mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo, hindukiriza amaso kuri Yesu, bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham, igenekerezo rya 29 ukwezi kw'12 umwaka w'1963 ku mugoroba i Jeffersonville, Indiana, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amina. Urakoze George, Becky, na mushiki wacu ingire nubwo ruririmbo rwiza, ibyo n'ukuri. Ibintu byose birahinduka iyo Yesu aje. Atuma umwizuhunga kandi akazana umuco, turabikenguruka. Rero ni ubwa mbere Becky avugije inanga ngaha mu ishengero, kandi rwari ururirimbo rubereye igihe Yesu aza. Rero turakenguruka kuba turi ngaha ubugira, kandi kuri uyu mugoroba turakenguruka kukuza kwanyu kwiza muri iki gitondo, kandi ubu muri iri joro ndafise icigwa gitoyi nshaka kuvuga ko mu mwanya mutoyi. Ariko neza imbere y'ibyo ndafise amatangazo amwe yo gutanga n'ibindi, kandi umuhogo urafatanye gatoyi. Niyumvira yuko atari uko navuze cyane, navuze ubutumwa igihe kirekire, ariko iyo mfashe izo bande z'isaha imwe cyangwa zibiri, kandi iyo ngarutse ngaha nuko mba ndiko ndazifata kugira ngo zikwire ku isi yose. Kandi rero ndabashimiye ko mwatwihanganiye muri iki gitondo, kandi ubu hariho ibintu bikeye nifuza kuvuga ko ngaha nyene. Ibyo nibyo nifuza kubaza ishengero. Ikintu cya mbere, ikintu nana nakoze kandi ndashaka kubaza namba nshobora kugihindura muri iri joro, ntituri simfata ibyemezo by'umwaka mushasha, rero dutegerezwa gutaha ejo, rero ntituzoba turi ngaha ku munsi w'umwaka mushasha, ariko tuzoba turi ko turabibuka, kandi nizeye yuko hazoba igikorane ngaha ku mwaka mushasha mu ijoro. Ego nibyo, igikorane cyo gukesha nk'uko habama babigira mu ijoro ry'umwaka mushasha. Twokwifuje kuguma ngaha, ariko ntidushobora gusubira inyuma neza na neza mu gihe gutyo, kugira ngo tujane abana ku ishuri, kandi umugore wanje ategerezwa kuba yameshe impuzu zabo, murazi uko bimeze. Rero ndashaka gushimira umwe wese muri mwebwe ibintu byanyu byiza mwadukoreye kuri Noheli, namwe bagore mwagiye hejuru hariya mukadushirira ibyo kurya mu nzu n'ibindi, ku buryo nitwa aje hariya hazoba hari ivyo kurya vyamaze gutekwa kandi bimeze bigeze kuribwa. Mu vyukuri ndabibashimiye cyane, Imana ibahezagire ibihe byose. Nishengero ku gatike kabo ku buryo noshobora kuja hariya kandi nkaronka impuzu zinaka iyo mba narazishatse, canke ikositime. Bampa ikositime buri mwaka, kandi bamwe mu bagenzi banje beza bahejeje kumpa ikositime. Rero niyumvira namba ari vyiza, nkeneye ibindi bintu bimwe nk'amashati n'impuzu zo munsi y'ishati n'ibindi, nifuza gukoreshamo amafaranga ku bw'ibyo namba ku ishengero ryo bishima. Ndakeneye ibyo kurushiriza, birihutirwa gusumba ikositime muri uyu mwanya. Kandi ubu uwo muhungu muto yahejeje kuturirimbira mwene data George Smith Avi Tucson, twaragiye hariya mu ishengero ryabo, n'ishengero ry'ababatiste ry'isezerano rishasha. Ese wiwe n'umumisionari, niyumvira yuko afise nk'amashengero hafi ndwi muri Old Mexico, kandi atankeka hariyo abantu bamwe beza bahariya, kandi se na nyina, kandi bose n'abantu beza, kandi George n'umusore ameze neza. Narababaye gatoyi gusa ko atadushingiye intahe y'ugucungurwa k'ubugingo bwiwe kubw'ubuntu bwa Kristo imbere y'uko yicara. Kandi ubu ubutumwa nasezeranye ngaha, harashize igihe gitoyi yuko ubwo butumwa imbere y'uko nja kugira ibikorane hanze noje ngaha, kandi nkabanza kubufata ku mabande, hanyuma nkaja handi kwari kugira ngo abantu baronke amabande. Noje gufata ubutumwa ngaha, hanyuma nogiye kubuvuga handi. Ivyo vyoha abantu amahirwe abatunganya amabande yo gutunganya amabande no kuyajana mu gihe tugiye. ubu ndi hafi yo kugenda mu rukurikirane rw'ivugabutumwa ruhambaye, niyo mpamvu ntazosubira gukora gutya kuvubu. Murabona kandi abo bafata amajwi koma koma bande bazotegerezwa kubikora nyene mu gihe tuzoba turi mu ngendo, kandi ndiyumvira inyuma ya byose, mbega ntibazogira igikorane ku mabande muri iyi ndwi canke ikintu nk'iki kintu cerekeye amabande muri iyi ndwi. Ibyo ari byo byose niyumvira yuko mwene data Sotumana ari ngaha, kandi yaserukiye mwene data Magwiri, sinzi namba ari ngaha canke atari ngaha. Niyumvira yuko mwene data Fred ari ngaha, umuntu umwe yavutse yuko yari ngaha, kandi ya niyumvira yuko bazoba bafite igikorane muri iyi ndwi. Nkumbure ejo mu ijoro canke ikintu nk'ico kuvyerekeye amabande, twariko turabivuga ko muri rya joro muri kirya cumba hariya. Niyumvira yuko igihe kigeze kubwira ikintu kanaka yuko bafata kandi bakora umugambi kuri ibyo. Rero kuva ubu mubikorane byo hanze, nkumbure nzovuga ubutumwa ntarakora ko ngaha muri iyi nyubako, kandi ubu ntegerezwa nshaka gukengurukira Imana kuri kirya gishinga ntaye cya mwene data Blair. Vyashitse yuko uriya mwene data na mushiki wacu Blair bicaye ngaha nyene muri iri joro, bicaye ngaha imbere yacu, bamwe bari bafise kagahungu, kandi bibuka igihe umwami yambwira igihe yari mwene data Blair yamerewe nabi cyane ararira, kandi agahungu kiwe kari gahomberanye mu maso gutya n'imodoka yataye inzira, kandi kari kamerewe nabi cyane. Ariko igihe nariko ndasenga narabonye ako gahungu kameze neza, kandi mwene data Blair mu bisanzwe byarambajije avuga ati mwene data Branham, iki niko uhora hagize. Navuze ni mwene data Blair ni niko uhora hagize, kandi mwene data Blair ari ngaha muri iri joro, kandi atankeka. Turakenguruka kuba dufise mwene data Blair hamwe natwe, kandi yari yarababajwe cyane n'indwara ntoyi y'uruhagarara, kandi Satani yaramukubise rwose nta gihe kinini yagiheze kugira ngo agerageze gutuma atanyizera. Kandi mu gihe Satani yari kwakora ibyo, umwami yamuje iruhande hanyuma abimuhishurira, maze arabimubwira kubihagarika gusa imbere y'uko igihe kibi gishika. Kandi mwene data Blair ni umuntu mwiza cyane, kandi ndashaka yuko mumwibuka yabuze icyo afata n'icyo areka kuvyo yakora. Ntazi nyene inzira afata, kandi ndizeye mwene data Blair yuko Imana uri umukozi ahambaye wa Kristo, kandi gufitiye byinshi byo gukora kuko umuco utanguye kuba mutoyi wari ngaha muri iki gitondo. Ego, ibyo ni byiza cyane. Ubu niyumvira yuko igihe nzosubira kubabona hazoba ari ku mpesha akanya gatoyi, kandi muri icyo gihe nkumbure tuzomenya namba tuzogira cyangwa tutazogira ibikorane byo ngaha Jeffersonville, mu mwanya nategerezwa kuba ndi muri Norvege no mu bihugu by'uburaruko bw'Uburaya. Ubu imbere nyine yuko dutangura icigwa nuko tugiye kugira umurongo w'amasengesho, kandi abantu benshi barahagaze mu byumba ku mpome n'ahandi, kandi ndazi mwebwe biragoye cyane kuri mwebwe nanje ubwanje. Naragumye mpagaze kenshi, kandi nahaciye haraheze akanya gatoyi nzanye umugore, nabonye abantu iruhande y'inzugi. Rero niyumvira nti ninde yavutse yuko ubutumwa bwiza butakira ikintu gikwega abantu benshi kuruta ibindi bintu bibaho ku isi? Atankeka niko bimeze, nibukwega bo bakitwaririka, abo batabyitwaririka mu bisanzwe ntibakwegwa bo, ntibozobakwega. Ariko Yesu niko yavuze ninamanikwa hejuru y'isi nzokwikwegera kw'abantu bose uko ukuntu ivyari ukuri. Kandi iyo nje ngaha hariho nyene byinshi byo kuvuga ku buryo ntegerezwa kwandika bikeyi mu byo nja kuvuga uwo mwanya mutoya, canke na hariho byinshi byo kuvuga uribagira gusa ibyo ugiye kuvuga. Ubu ndatahuye yuko se wa mwene data Ingren yabatijwe muri iki gitondo mu izina rya Yesu Kristo, kandi mba namba mushiki wacu Ingren n'abandi bari ngaha ndazi neza yuko ico ari ikintu gihambaye kuri bo, kuko ryabaye Isengesho ryabo ridahengesha imyaka myinshi kandi mwene data ingre nahuri hose imani guhe imihezagiro myinshi mwene data kandi nambi vyatari byo imani zobimbaze ku munsi w'urubanza murabona ndazi yuko ari byo nzoshirikira ko ivyo nivyo neza na neza kuko nukuri uvuga uti mbega hariho ubudasa bwari buhari kuri Paulo barabajije ukuntu bari babatijwe baravuze yuko bamaze kubatizwa na Yohana ubya muntu yabatije Yesu Paulo yavuze ko baje kandi barasubira kubatizwa ubugira kandi mu izina rya Yesu Kristo kandi nta muntu numwe muri Bibiliya yigeze abatizwa mu izina rya Data umwana na mpemu yera nta muntu yigeze abatizwa gutyo gushika ukwitunganya kw'ishengero katolika kw'Ilaonikaya hainama y'Ilaonikaya Ilaonikayiloma Roma aho ni umuntu wa mbere yigeze kubatirizwa akoresheje ayo mazina y'ibyubahiro umuntu yarambwiye uwundi munsi navuze nti emwe namba umwami Yesu niryo zina ryiwe yavuze emwe navuze nti namba umuntu aza kuri wewe yavuze ati sinibaza yuko hariho ubudasa na bumwe namufatiye mwe nyene ku nyigisho ziwugiwe navuze nti umuntu aje kuri wewe kandi akavuga ati narabatijwe mu izina ry'ishugwe rya habasare Gisharoni ikirungu cyo mubiyaya n'inyenyeri yo mu gaturuturu wo vuga amina kuri ibyo yavuze ati oya mugenzi navuze nti ndi gute wo subira ukamubatiza atego mugenzi navuze nti wo mubatiza gute yavuze ati no mubatiza mu izina rya Data umwana na mpemu yera nca ndavuga nti ubwo nibwo buryo no mubatiza ego mu izina rya Data umwana na mpemu yera navuze nti rero ishugwe rya habasareti gisharoni ikirungu cyo mubiyaya n'inyenyeri yo mu gaturuturu sizina yavuze ati ibyo nibyo nitazirano navuze nti nico kimwe na Data umwana na mpemu yera rero no mubatiza mu izina rya Data umwana na mpemu yera kandi izina rya Data umwana na mpemu yera ni umwami Yesu Kristo neza na neza rero mvuze kandi yarabibonya vya aravyizera canke atavyizera yari mwene Data Joseph Matson Boze w'i Chicago umuntu yangoye gusumba abandi kwemeza ibyo kandi nibaza yuko mfise nk'ibihumbi bitatu tucanke bine byimvu kirabo kubatiza ubu nina jana nawe hariya muri Afrika kandi bwo gusubira kubatizwa ubugira kandi ubu rero turakenguruka kuri ubu butumwa bwiza bw'umuco kandi rero ubu Yesu yavuze igihe yari kwisi ati jewe ico numvise ndakivuga kandi ubu ngiye kuvuga gusa mu minota nk'icumi cyangwa icumi n'itanu ikurikira neza imbere yuko mfata icigwa canje kandi ni cigwa kigufi cyane hanyuma rero turaja kugira umurongo w'amasengesho ngeze ahantu mu gikorwa canje ahantu ndantegerezwa kuvuga ikintu kandi nda Yesu yarabivuze ivyo yumvise n'ivyo yavuze kandi yavuze ati ndabita abagenzi banje kandi umugenzi abwira abagenzi biwe ibintu vyose Paulo yavuze mu vyakozwe n'intumwa 2027 ati kuko ntacishije iruhande ndababwira iby'Imana yagabiye vyose murabona kandi ndabishigikire muri iri joro maze mvuga ibintu bimwe n'uwo wera wa kera hambaye aho ngeza kumenya sina ecishije iruhande ariko nababwiye iby'Imana yagabiye vyose umuntu umwe yariko aravuza imwe mu mabandi wundi munsi kandi nyene kuko hariho uwo vyatumye ashavura hara bara barashe bacishije mu idirisha hanyuma umugore umwe arakomereka rero nkumbura umunsi umwe nzoshira ikidodo kugishinga ntaye canje ariko iyo uwo mwanya uje kandi ni niteguye kugenda umwanya igihe canje kitarashika nta kintu na kimwe kigiye kumbabaza imbere y'ico gihe murabona ubu twizeye ubutumwa bwiza bumwe nyene uburyo Bibiliya yanditswe iratumbereye kandi nambi nkoko itumbereye neza kandi imeze neza nambi rashe ubwa mbere ntihushe ntizohusha ubwa kabiri n'igihe cyose nambi giti canke ikibabi umuzabibu uzanye ishami kandi iryo shami rikazana icamwe igihe gikurikira uwo umuzabibu ni wazani shamiri zoza n'ubwoko bumwe bw'icyaba kandi Yesu n'umuzabibu natwe turamashabi kandi ishami rya mbere ishengero ni ryo uwo muzabibu wazanye baranditse igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa inyuma y'ibyo kandi iryo shami rya mbere ryabatiza mu izina rya Yesu Kristo kandi bari bafise imana nzima hagati yabo yakora ibintu bimwe hagati yabo nk'ibyo yakora igihe yari ku isi kubw'ibyo abantu naho bari babonye ko ataco bari bazi kandi batize barabamenye ko babanye na Yesu kuko ubuzima bwabo bwagaragaritswa muri bo nk'uko nari nabivutse iyo mba nari mfise impemu ya Beethoven muri jewe no kwanditse indirimbo iyo Beethoven aba muri jewe nobaye Beethoven urabona iyo Shakespeare aba muri jewe nobaye Shakespeare no kwanditse ivyese kandi novugije n'ibindi iyo Shakespeare aba muri jewe kandi iyo Kristo aba muri jewe ibikorwa vya Kristo uzobikora nivyo bitegerezwa kuba none Kristo niki jambo yavuze ati nimwaba muri jewe ijambo ryanje rikaba muri mwebwe rero musaba ico mushaka kizokoreka kuko ijambo riri hari yari keneye gusa umuco kandi umuco utumari baho rero ubu ngiye kubabwira ikintu kimwe ubu ico ntavuze kugeza ubu kandi ico ni ikintu twari turindiriye kuva kera cyane haraheze imyaka myinshi baye mike nine cyangwa itanu nkumbure na myinshi kurushaho ugukwegwa kwa gatatu bukwara maze kugaragazwa kandi ndazi neza ntakekeranya yuko mwese muzi icyo ubu mwibuke ntihazokwigera habaho ibyiganano by'ibyo kuko ntibishoboka murabona ntibishoboka ubu biriho kandi naragabishijwe kuri ibi yuko vuba neza muri iki gihe ubu byarashitse rero kumenyekanisha ukubaho kwayo muri mwebwe murabona ariko ntikuzokoreshwa mu buryo buhambaye imbere yuko iyi nama itangura gukomera kandi maze gukomera igihe ibyo bizo abapentekoti n'abandi barashobora guhakwa kwigana ikintu icyo ari cyo cyose gishobora gukogwa ariko icyo gihe nticyashikiye igihe uwo musunika nuzozira rero muzobona ibyo mwabonye igihe gito bigaragajwe mu kunengesera ku bushobozi bwawo murabona ubu ntegerezwa kubandanya mu ivugabutumwa nyene nk'uko nahawe igikogwa bwa mbere ntegerezwa kubandanya ku bw'ibyo mwararonse ijambo kandi murazi icyo murindiriye uko muhagarara ntegerezwa kubandanya mu ivugabutumwa kandi bagenzi banje mugume hamwe kandi mugume gusa mubandanya kuko igihe kiriko kiraza vuba murabona aho ikintu kinaka kigiye gukogwa rero mwoshobora kubona ibintu bimwe bitoya bidasanzwe bishikira nta na na kimwe cy'icyaha sibyo nshaka kuvuga ariko nshaka kuvuga ikintu kidasanzwe kubisanzwe bimenyerewe kuko aho ngeze ubu mu gikorwa nguma ku ruhande mpanga amaso kuri icyo kintu kandi ndindiriye yuko igihe kigera cyo kugikoresha ariko kizokoreshwa kandi umwe wese arazi ibyo kuko nk'uko nzi ntatekeranya yuko kwa mbere kwagaragajwe niko n'ukwa kabiri kwagaragajwe kandi nimwabyiyumvira neza by'ukuri mwebwe muri abampemu nk'uko Bibiliya yavuze kuri we aho niho ubwenge buserukira ukwa gatatu kwaragaragaye neza cyane murabona turazaho kuri rero ugukwegwa kwa gatatu kuri ngaha ni byera cyane ku buryo ntategerezwa kuvuga byinshi kuri ibyo nk'uko yambwiye kuva mbere ati ibi ntuvuge na kimwe kuri ibyo muri buki ibyo haheze imyaka myinshi birivugira murabona ariko mu naragerageje gusigura ibindi kandi narakotse amakosa ibi bizoba ikintu yuko uko ndavyiyumvira simvuze yuko umwami yambwiye ibi n'ibizoba ikintu kizotangurira ukwizera ko kuzamugwa kukugenda kandi ntegerezwa kuguma hamwe mu mwanya mutoyi gusa rero mwibuke n'abakiriho barumviriza iyi bande mwoshobora kubona niki ikintu gishitse mu gikorwa canje ubu nyene ugusubira inyuma ataru kuduga ugusubira inyuma turi muri ico gihugu kandi nibishobora kuba nibishobora kubandanya tutegerezwa kurindira kanya gato yigusa imbere yuko ibi bishika ngaha kugira ngo dushike hariya kandi rero igihe bizoba bigetse ariko byaramaze kugaragara neza hagiye kuza igihe muri iki gihugu aho iki gihugu kigiye gukoresha ubushobozi bwose kiriya gikoko cari gifise imbere ubwo nabwo bwari Roma ya gipagani igihe yahinduka Roma ya gipapa murabona iki gihugu kizobikora ibyashiriwe Yohana 13 birabisigura neza umwagazi w'intama waje upfa mwisi ikindi gikoko caje kiva mu mazi ubwinshi bw'abantu ni gugu ryabo uwo mwagazi w'intama we yatutse abva ahantu hatagira abantu umwagazi w'intama ugereranywa n'idini umwagazi w'Imana kandi mwibuke cavuga nk'umwagazi w'intama kandi wari umwagazi w'intama hanyuma rero hashitse akanya caronse inkomezi kandi kivuga nk'igisato kandi cakora ivyico ivyico gisato byose ubushobozi bwose ico gisato cari gifitse imbere yacu kandi ico gisato ni Roma imizi yose none ntimubibona idini ry'Roma ikimenyetse idini ry'abaporoti igishushanyo ca gikoko kigira ubushobozi buzogo bera abaporoti bose ikintu kimeze nk'umwe uzotegerezwa kuba muri iyo nama mpuza amashengero canke ntuzoshobora kugira ugufatanya kwa beneso canke kuku mu bisanzwe nuko bimeze muri iki gihe ntushobora kuja kuvuga ubutumwa mu ishengero udafisi karata yishira hamwe canke ikintu cyo kwimenyekanisha kandi rero abantu nka twebwe bazokwirukana muri ibyo twese kuko ntibazoshobora kubikora ko biregerana kandi rero ahico gihe kizozira hanyuma muka asagirizwa gushika aho mwirukanwa ahantu hose rero murabe ico gihe kubabwira mukanya gatoyi mwitegereze uko gukwegwa kwa gatatu rero murabona kandi kuzoba ari neza na neza uko abazimiye rwose ariko kuzoba ari uko umugeni n'uko ishengero ubu turegereje gusumba uko biboneka ko byoba biri sinzi ngo ni ryari ariko biregereje cyane cyane nshobora kuba ndiko ndubaka ha hejuru havugirwa ubutumwa kugira ngo uwunda hahagarare nshobora kuba najanywe imbere y'ico gihe sindabizi kandi ico gihe gishobora kuba ari mu ndwiza igihe mpemu yera zoza ari kumwe kandi azoza na Yesu Kristo nkumbura zoza mu ndwiza arashobora no kuza muri iri joro sinzi igihe azozira ibyo ndabitubwira ariko ndizeye yuko twegereje cyane yuko ntazogenda nishwe n'ubusaza naho mfise imyaka 50 nini sinzokwishwa n'ubusaza imbere yuko aza murabona kiretse nishwe n'inkoho canke ikindi kintu nishwe mu buryo bunaka ariko si ubusaza buzonyica azoba yaje imbere kandi nizeye ibyo kandi ndashaka kuvuga ibi sinari bwigere ndabivuga ariko bijanye n'ibyanditswe bijanye n'ibyo yavuze haraheze imyaka 33 imyaka 33 kuruzi hariya muri 1933 ahubwo ibyo yavuze ikintu cyose cyarashitse uko nyene nshobora kutabikora ariko ubu butumwa buzokwerekana Yesu Kristo buzokwereka Yesisi kuko nk'uko Yohana umubatizi yarungitswe gutegura ukuza kwa mbere ni kuba ubutumwa buzotegura ukuza kwa kabiri kandi Yohana yavuze ati nguyu umwagazi w'intama w'Imana ukura icyaha cy'abari mu isi murabona rero birajyanye mu buryo bwose kandi ndazi buzo ubu butumwa buzobandanya rero hariho ibintu bihambaye byabaye mu ibarabara muri iki gitondo nari mfise ibiganiro muri iki cyumba nga hanyuma umugabo kiri muto yitwa Otri ashobora kuba ari yakiri ngaha muri iri joro n'uwi San Antonio muri Texas yaje kubaza nambi igihe twari tugiye idarase tuvuye muri California iyo tuba twoshobora guhagarara ku ishengero ryabo ijoro rimwe gusa kandi bariko baravyihweza ku munsi ukurikira canke ibiri dabe namba dushobora kubikora kandi yambwira ibyerekeye Sinari bwigerenja I San Antonio kuva igikorane cya mbere rero igikorane cya mbere gihe naja I San Antonio nari hariya ndibaza hamwe na mwene data Kote ni ishure mpuzamakungu rya Bibiliya kandi ndibagiye inyubako y'ishuri twagiriramwo igikorane kandi hari nkumbure ijoro ryanje rya mbere cyangwa ije rya kabiri nibaza yuko ari ijoro rya mbere gihe nariko ndagenda hejuru aho bavugira ubutumwa umuntu yarahagurutse muri iyo nyubako hari inyuma rwose hanyuma avuga mu ndimi nku urukurikirane rw'amasase akimara kwicara akanya gato gusa mu mwanya umuntu umwe yarahagurutse hejuru aho bavugira ubutumwa acatanga insiguro kandi narahagaze ku vyo yavuze kandi nabwiye uwo mugabo nti mbega urazi uwo mugabo yavuze ati oya mugenzi hanyuma avuga navuze nti waje ngaha gute yavuze ati abantu nkorera bari ngaha muri iri joro kandi nibo banzanye we ni umwungere w'inka kandi navuze nti mbega ukora iki yavuze mbega uramunsi yavuze ati oya mugenzi sinigeze ndamubona kandi navuze nti uri iki rero yari umudandaza mu gisagara kandi icyo bavuze muri rero namye imbere yuko ndabimenya neza kurusha narakekeranya ku bintu byo kuvuga mu ndimi niyumvira yuko byinshi byari ibintu by'umubiri kandi nkumbure nibyo ariko ibi bimaze kuvugwa uku gusobanurwa kwari neza na neza nk'ibyo mu marayika w'uhoraho yavuze kuruzi imyaka 11 imbere yaho nkuko Yohana umubatizi yarungitse gutegura ukuza kwa mbere kwa Kristo yarungitswe gutegura kuza kwa kabiri murabona kandi ngibyo mu gihe uwo mumarayika uwo muco waramenyekanishijwe neza haba n'ishengero n'ijambo n'ubumenyi n'ikintu cyose warabimenyekanishije neza uwo muco mu kugaragara kwawo mu bantu bwa mbere wahagaze neza aho narindi nk'isaha 8 ku muhingamo munsi y'ikiraro hariya nyene neza munsi ngaha munsi y'ibarabara gitwa Spring Street mumazi rero ibyo bibaye haraheze imyaka myinshi cyane kandi neza na neza ibyo wavuze byarashitse neza na neza uyu mwene data ngaha yariko arambwira muri iki gitondo yarongoye umukobwa atari mu ishengero ngaha umukobwa wa mushiki wacu Noye kandi sinzi nibaza yuko uwo mugabo akiri muto uri ngaha ga mwene data Otri sinzi aturuki San Antonio sinzi ko yoba ari ngaha cyangwa atari ngaha yari ngaha muri iki gitondo kandi yariko arambwira niyumvira yuko yari sekuru muri kirya gikorane yararwaye intandaro ubuzima bwiwe bwose hanyuma zanwa hariya icyo cyari cya mbere mu ntango y'igikorwa aho yavuga yuko ukurobanura impemu kwari ugushira ibiganza byabo mucanje kandi byovuzwe byobaye uko byari bimeze kandi narababwiye benshi n'ibyabona muri iri joroko byoshitse yuko nomenye ibanga riri mu mitima yabo muravyibuka imbere yuko binashika nk'imyaka 5 canke 6 inyuma ivyo byarashitse hariya muri Canada ubwa mbere bwavyo rero ivyo byarashitse rero yavuze ati ni wagumura imvuga kuri bizoguma gusa bibandanya kandi ubu ikintu ca gatatu carashitse murabona nyene kiguma kibandanya kandi yavuga ko se yari yazanywe mu murongo hanyuma mvuga kuri iyi ntandara n'ibindi hanyuma arasengegwa kandi ibyo byabaye haraheze imyaka 16 nibaza yuko ari uko nk'imyaka 16 canke 17 iheze kandi yavuze ko atigeze asubira gufatwa n'intandara kuva ubwo kandi ari hafi kugira imyaka 85 kandi ntiyasubiye gufatwa n'intandara kuvugo ni giki Yesu Kristo ko yararije n'uyu munsi niko ari niko azokwama kugeza ibihe bidashira mbega Marge Morgan ari muri iyi nyubako mushiki wacu Marge Morgan umupfasoni yari yaramunzwe na kanseri umuforomakazi ni bangahe bibuka mushiki wacu Morgan nambari ngaha ntashobora kwinjirayo yakora kazi k'ubuforomakazi murabona kurutonde rw'abafise kanseri muri Louisville. Uwo mugore yarapfuye haraheze nk'imyaka 16 cyangwa 17 kurutonde rw'abafise kanseri muri Louisville. Igihe Jim Tom Robertson umushingwa manza w'umukristo yumvivyo yagiye ku bitaro by'ababatiste gusuzuma no kuraba namba byari byo kuko se wiwe ari mu nama nshingwa ntwara jejwe imibereho y'ibitaro by'ababatiste kandi barasuzumye icyo kibazo. Rero uwo mugore yategerezwa kuba yarapfuye haraheze imyaka kandi arakora akazi k'ubuforoma kazi ngahi Jeffersonville mu bitaro bro. Mu gihe yarahagaze ngaha nyene bategerezwa kumufata n'ubwenge bwiwe bwari bwaratakaye ariko yabaye uko ni kuhora hagize none ntimuzima yarasubiye gukora nk'umuforomakazi iri civile n'umuntu waha mu ihinguriro ry'imbombo Shimf Mbega umushinga ntaye Shimf ari ngaha muri iri joro nifuza yuko ari we yobivuga namba ari ngaha. So ni Shimf umugabo akomeye w'amagara meza kenshi gihe nakunda ndanka kuvuga ibi ariko nukuri data yakunda kumpa amasenti 10 iyo nakoze neza indwi yose kandi nacanja mu gisagara ngacambika ikinga ryanje iruhande kwa mwene data Mike Gane umwe mu bajejwe imibereho y'ishengero ngaha kumwe na Jimmy Paul niyumvira yuko umuhungu wiwe ari ngaha muri iri joro Jim Nanje na Ernest Fisher twaca tumanuka tukaja mu gisagara kuraba ifilime kumasenta 5 twakunda kuraba amafilime ya kera atavuga twara abana kandi twarakunda kuziraba twari dufise nkumbure imyaka 8 cyangwa 10 twari dufise uriya William S. Hart benshi muri mwebwe ntimumwibuka uwo mukinyi wa kera yari amafilime atavuga kandi sinashobora gusoma nategerezwa kwitegereza gusa ibiriko biraba kandi wategerezwa kuvuga urudome kurundi kandi jewe ntabyo nashobora ariko nategerezwa ibyo yaba ariko arakora nasigara na masenta 5 nibande bibuka baguri barafu y'isenti rimwe neza cyane shobora kuronka utuntu twitwa cornets turimwo ibarafu tubarafu 5 nibombo ziryoshe zirimwo ivyitwa carnel by'amasenta 2 kubera ntashobora kugumya izo canete z'ibarafu rero naca ndazirya kandi nagura imbombo ziryoshe zirimwo akanere z'amasenta 2 byabari nkamaga rama 250 ni shimfe yazikora hanyuma nagenda hariya nkicara neza maze nkaraba William S. Hart kandi uwo musore yaranduta gatoyi yafashwe n'indwara ku buryo abahinga 5 bazwi B. Jeffersonville bamuhevye apima nk'ibiro 20 kandi yariko arapfa umupfasoni Morgan yariko aramuvura kandi se ukuntu yarameze yararwaye ibintu byinshi cyane amahaha yari yarafashwe umuhogo wari wafashwe amaboko yiwe matoyi yari yonzangana gutya kandi yararyamye aho ari ku mfiro. Rero umupfasoni Morgan yahawe akazi ko kumwitaho maze aramubwira ati narigeze kurwara kanseri aca atangura kumubwira yavuze ati mwavuze nde Billy Branham rero ati namugurishije ku imbombo zikaze zitukura nyinshi hamwe n'ibarafu gisosa yavuze ati nibaza nimba yoza kanseri kunsengera nuko ndagenda gusengera Jimmy Shimf. Rero ubu namba mwoba mushaka kuvugana nawe ni kuri Shimpfizi kandi hariya hepfo umwango uca ukurikira canke ukurikira ubwa kabiri lohoze teatre hepfo y'ibarabara Chimps kandi mwese ngaha muraza hariho emwe ni mu nzu za kera rwose Jeffersonville kandi mu gihe yararyamye hari yari ku mfiro n'abaganga n'abahinga 5 bamuha amasaha 5 gusa yo kubaho yari ni kuhoraho agize ntuzopfa ariko uzosubira ungurishe kimbombo zikaze zitukura hariya hejuru ku meza yo kudanda zako igihe kirekire naramenye ko yagize mitende ariko nari maze igihe kirekire naravyibagiye kandi twe n'umukenyezi wanje twariko turamanuka kugura imbombo igihe twashika ngaho ku Noheli. Rero uko vyagenze ntaziko ingene vyashitse tukiyumvi tukiyumvira kuri shimps kuko kenshi tuja kuzigura mu iduka iwe ry'imiti muri ziriya ariko twahagaze imbere ya shimps igihe ninjira mushikiwe yari itegereje maze aravuga ati ewe mwene data Branham yavuze ati uribuka jini navuze nti ego aho rero hari umugabo muremure abyibusha akomeye asa n'ufise amagara meza nuko ndagenda hariya ku meza yo kudandariza ko ndayiraba kandi hasi nk'uko ndavuga nti ndafata inusu y'ikiro kuri izo mbombo zitukura nuko avuga ati ego mushinga ntaherero mushikiwe yari arindiriye umugore wanje nuko kubw'ibyo arazisohora maze ndavuga nti nahora ndazirya hakigiye kirekire hariyaho barabira mafirme nagumye nunamitse umutwe nuko aravuga ati ego ati abana benshi barazigura baracazigura niko navuze yavuze ati data yarazikoze yashyizeho uburyo bwo kuzihingura navuze nti ndazikunda by'ukuri rero amaze kubitunganya byose maze akazimpereza yavuze ati hari ikindi nuko ndavuga nti sinzi maze ndunama mayo manawe yavuze ati mwene data Branham yavuze ati ni izi ni za mbombo zikaze zitukura zimwe nakubwiye ni uko ni kuhoraho agize haraciye nk'imyaka itanu yavuze ati mwene data Branham narakize neza rwose nta n'ingaruka n'imwe iriho mfise ingorane gato yo kumva mu gutwi kumwe nibaza ko ari mu myaka mirongo itanu n'iyindi yavuze ati mfise ingorane gato yo kumva mu gutwi kumwe kuko bampaye imiti myinshi cyane ya antibiyotiki igihe nari hariya ubuntu buta tangaje bwa Yesu Kristo rero ubu nta mwanya munini fise wo kuvuga ikindi kintu ariko ndanda ndashaka gutangaza ibi nibangahe bibuka ibijanye n'udukoko bita ekireye Amina umwandi ni byiza icyo cyari cyanditswe kizanye mu buzima bwanje ko ntigeze nshobora kubitahura kandi hari ikindi cyanzazaniye ni igihe Mose yashobora kubwira Imana uburyo bubereye kurusha ukuntu Imana yari izi gukora ikintu icyo ari cyo cyose igihe Mose yavuga ati abantu bazovuga bati Imana yanyu yashoboye kubasohora ariko ntiyashoboye kubarinda maze Mose ubwiwe yaciye aja hagati mu nyuma naje gutahura ko Mose uwo yari Kristo muri Mose ahagarariye abantu murabona kubw'ibyo rero kubicanye n'iki cyanditswe icyo ntigeze nigisha ko niwabwira uyu musozi utishingukaho kandi murazi iyo nkuru rero ndabirengana rero sinarinzi intumbero yavyo kandi ndiyumvira ko mwene data Wood na mwene data Fred n'abandi bari ngaha muri iyi nyubako abari ngaha igihe ibyo byashika canke inyuma gato yaho bishikiye ngaho kandi mwene data Lodine na mwene data Charles bava hariya muri Kentucky musaza wa mushiki wacu Rudi n'abandi bari ngaha igihe byashika hariya muri Kentucky bubaka bwari ubugira kabiri bishika kuvuga gusa ibitariho bikaremwa murabona kuvuga igihe cyose no gushigikira ibyanditswe birateri intege ubugira gatatu byashitse hari byari hati white mbega hatari ngaha iri joro nuwa Edite nibangahe bazi bahati White mwene data Wood na jewe twari twicaye hari igihe byashika ni gihe mpemu yera yavuga ati muhe icagomba kandi twari ko turabivuga kingene utwo dukoko bita ekireye twaremwe nuko ndavuga nti ni kintu cyonyene kiriho ni Yehova yiri igihe nye na Abrahamu yeke yakenera intama Imana yatanze iyo ntama kandi yatanze inkezi ishobora kuvuga gusa inkezi ikabaho kuko yo n'umuremyi kurya nyene yashobora kuvuga intama Aburahamu ntiyigeza yisaba yaragiye yo byonyene gusa kubandanya bikora ariko byerekanye ko Yehova yire yari ngaha igihe navuga ibyo umupfasoni mutoya aciye bugufi ubwa mbere ibi byigeze gushika ugukwegwa kwa gatatu ku kiremwa muntu yari umupfasoni mutoya aciye bugufi wo yaronka nk'amadorari amajana abiri ku mwaka yo kumubeshaho niyo yonyene yakura mu itongo ryiwe ritoya umugabo wiwe yari yarapfuye afise abana babiri bari basigaye bigenza nabi mazaratsa atanga madorare 200 kurayo kugira ngo uru rusengero rwubakwe kandi meda yari yampaye amahera make y'ico gitondo yo gusuma amadorare 200 kandi nari ngiye kuyamusubiza uwo munsi gihe nari hariya epfo kugira ngo ntibibe ngombwa ko ayari hariko ntiyo yakiriye kandi gihe yari yicaye inyuma mu mfuruka amazi igihe navuga nti icyonzi cyonyine nuko we akiri Yehova yire maze uwo hati avuga ijambo ribereye yavuze ati icyo nta kindi atari ukuri nuko amaze kuvuga ibyo mwene data bansudi ngaha ni umwe mu baraha icyo cumba cabaye nk'ikigiye gusaduka maze mpemu yera aravuga ryajwi nyene nk'iryavuga ibyerekeye yankezi ati icyo usaba acha sabu kimuhe nuko ndavuga nti mushiki wanje hati nticabona imbere y'Imana nibyo ubu namba hari ugukekeranya na gato mu byiyumviro vyawe nusaba icyo ugomba kandi nikitashirwa ku bibero vyawe rero nzoba ndi umuvugishwa w'ibinyoma yavuze ati mwene data Branham abantu bose bariko bararira yavuze ati nosaba iki navuze nti urakenye kandi uba ku musozi hariya atamahera woshobora kuyasaba ufise mutoyi wawe umu amugaye yicaye ngaha edite twasengeye kuva imyaka woshobora gusaba ugukira kwiwe navuze nti so na nyoko barashaje kandi bamerewe nabi woshobora gusaba ubwabo icyo usaba cyose mushi kanje hati urabuko ura ubu ko gushika canke kidashika ko gushika canke kidashika ubu nyene maze ndavuga nti ahejeje kumbarira ryajwe nyene ati muhica saba maze araba irya ni navuga ati novuga iki mwene data Branham navuze nti vuga ico wifuza iyumvire ku kintu wifuza kuruta ibindi maze ukivuge kandi abahungu biwe bariko baritwengera maze aravuga ati icifuzo kiruta ibindi mfise ni agakiza k'abahungu banje babibi navuze nti ndabaguhaye mu izina rya Yesu Kristo nuko rero baca baragenda kandi bara baya bizigirwa muri rishengero no gufatanya abo basore bicaye hariya bozanya ibirenge n'abagabo n'ibintu nk'ivyo twese turi byabona vyivyo yaragize uguhitamwo nyakuri ninategerezwa gupfa nawe nyene bose ariko ico yasavye kizobica ibihe bidashira hamwe n'agakiza k'abana biwe ubwo bwari ubugira gatatu bishitse ubugira kanewe vyashitse narabisiguye nyene ngaha aho mperuka ngaha hari hejuru ku musozi hariho igihuhusi igikaze nibangahe bavyumvise yo mwese ni vyiza aho igihuhusi cari gikaze kandi Imana niyo mucamanza wanje ngaha nariko ndamanuka ku musozi igihe David Wood ari ngaha hantu hamwe ndibaza niwe yanteguriye umukate kandi wari nyawo ndiyumvira ko ariko aragerageza kunsubiriza mu ndumane kubwo nari nakoreye se haraciye imyaka mikeye yari yashitsemwo inyama bita boronye na n'inyama bita byose bivangiye hamwe maze ndabushira mu ishati yanje nuko imvuriragwa nuko nsanga wabaye ikintu cigitsima kandi nariko ndamanuka umusozi hari igihuhuzi cinshi sinashobora no kubona ikiganza canje imbere yanje byari bigoye kandi ndazi ikintu kimwe gusa nuko ubura iyo upfa niyuja kubera umuyaga uba ari mwinshi cyane rero hariho ibyabona ngaha kuri ibyo umwe muri bo ni umwe mu badiakoni babizigirwa akaba ari mwene data Wheeler uri ngaha mwene data Wheeler ari hehego ahanyene mwene data Wheeler mwene data Mane umuvugabutumwa mu batista vaha iniyo arubani mbega ari ngaha mwene data Mane iri joro sinzi yuko ari acanka tahari mwene data Banks Wood uri ngaha mwene data Banks ari mu cumba bafatiramwo ijwi kuri bande ni byiza na David Wood na mwene data Evans yari hari ndavyizeye nibyo ka mwene data Evans ahagaze ku ruhome niho yari ningene bari bamaze iminsi batangaza iminsi ibiri mbere yaho ko umuyaga w'igihuhusi wariko urahuhuta aho hantu mwene data Tommy Simpson ari ngahiri joro igihe yari amanutse ava muri Canada bamusavye kwirinda guca aho hantu kubera yuko atashobora kuharengana igihuhusi cariko kiraza mwene data Tom uri ngaha uri hehe nguyu yicaye ahanyene nuko rero ibicu biraza maze ndavuga nti bene data abantu bose barirutse barahunga nta muntu yarasigaye ngaho mu bantu ijana nabandi bari hariya nta muntu numwe yarasigaye hariya kiretse akagwikacu gatoya numungere w'inka yagendera ku ifarasi kandi twagire dusigaraho narahamagaye mushiki wacu Evance maze ndamutuma guhamagara umugore wanje no kumubwira ngo abarire Toni ati ni naba ntaravino urondere uwundi muntu kugira ngo ahagararire igikorane cyo gusangira imfungurwa zo mu gatondo c'abagabo b'abakristo babadandaza kandi hejuru ku musozi uwo munsi navuze nti rero igihe imvura nkeyi ya mbere itanguye kugwa cyane ikintu nk'icyo ari cyo cyose musubire mu ikambi navuze nti mu minuti 10 cyangwa 15 ntimujya gushobora kubona ibiganza byanyu imbere yanyu igihe icyo gihuhusi kandi hazogwa urubura rushika ku metero zitandatu mu mwanya muto gusa hariye ku hariya ku musozi kandi uko ni kwa abantu mu bisoma mu binyamakuru ingene basigara hariya bagahwera n'ibintu byose ariko twari tuzi ingene tuvayo kandi bari bazaho twari kubyivyo rero turongogwa kugumaho uko rero hejuru ku musozi igihe igihuhusi cyatangura natanguye kumanuka kandi nari ngeze nko ku metero 180 uvuye aho natanguriye nuko ijwi ry'Imana riravuga riti hindukira usubira inyuma nuko nsubira inyuma nk'uku yambariye maze kurindira akanya gato no gufungura wa mukate Dawudi yampaye nuko nsubira kuri hariya ndicara rero mu gihe nari nicaye hariya n'uwo muyaga uhuhuta wongera uhinda ibiti bihunga bana mu bushori shori n'urubura na sherege ibigwa nk'uko ijwi ryaravuze riti ndi Imana y'ibyaremwe naravuze he naravye hejuru maze ndiyumva nti aho hari hehe uwo wari umuyaga nkumbure yavuze ati naremye amajuru n'isi natumye imiyaga ikaze iturura ku biyaga kandi yarabandanije kuvuga narasimbye vuba nca nkuri ngofero kandi Yesu yavuze ati bwira gusa ibyo bihuhusi bica bihagarara icyo uvuga cyose kirajya gushika naciye mvuga nti wa gihuhusi we hagarara kandi nawe zuba niwake nk'uko bisanzwe iminsi ine gushika tupfuye ngaha nkimara kubivuga iyo mvura y'urubura ibarafu n'ibindi byose byarahagaze mu mwanya muto gusa izuba rikaze ryariko rirakira mu mugongo wanje nabonye ibicu bihuha nk'uku bisubira mu buraru uko bimanuka nshaka kuvuga kuva mu buseruko imiyaga iva mu buseruko umuyaga wava mu burengero imiyaga yarahinduye iragaruka muri iyi nzira kandi ibicu nk'ikintu cy'insiga bwenge byaraduze hejuru mu kirere hanyuma izuba ryariko riraka mu kanya gatoya rero umwami Yesu yarambwiye mu nyuma gatoyi kuvyerekeye umugore wanje hariya nk'uko mubizi nk'ahantu hamwe hariya aho nari naduze sindigera mba muhira ku isabukuru kandi twagize ubugeni haraheze imyaka 22 ku isabukuru yacu ya mbere iya mbere ubugeni bwacu yemwe naramujanye aho nari nagiye guhiga kuko sinari mfise uburyo bwo kuja guhiga nono no gukora urugendo rw'inyuma y'ubugeni narwo rero nana ni nkaho nabikoreye hamwe kandi rero kuva ico gihe namanagiye guhiga numva yuko ivyo ari byo no mukorera rero bwari ubugira kane bibaye rero hano hari ikintu nshaka kuvuga kandi ntegerezwa kuvuga neza na neza ukuri haraheze nk'imyaka 16 nari muri California na mwere data John Charlotte kandi nari kugira igikorane kandi twe na meda nanje na mwene dasha Charlotte na mushiki wacu Charlotte n'abandi twari mu ihoteli hanyuma umuntu yitwa Paul Millican yabaye ngaha muri iyi nyubako kenshi n'umutunzi w'umunya Armenia kandi umugore wiwe yari yabyaye umwana hariya i Fresno muri California aho baba kandi yari yamanutse yazanye umugore wiwe acarampamagara mu ihoteli maze avuga ati
his wife up.
Ndashobora kuzana umugore wanje ngaho kamwe ne data Branham. Navuze nte burashobora umuntu kurikira nariko ndagendi ikatarina. Rero narazanye umugore wiwe hariya kandi uwo mupfaso ni mutoyi yararwaye cyane kandi yaraba navuze nti shiri kiganza cawe kucanje mushiki wanje Mirikane. Navuze nti turaje kuraba namba umwami aja kutubwira rero bunonye namaze kurambika ibiganza byiwe kuri jewe. Navuze nti yo n'indwara yama yamaraso apfura mu maguru. Uwo mugore yavuze ati sinumva ko mfise ikimenyetso na kimwe. Namubwiye nti ubigenzura iminsi ibiri ikurikira bamuvura iyo ndwara yamaraso apfura mu maguru. Ni nka wa wundi akiri muto Jim Paul hano akana kiwe gatoye uwundi munsi yaraje uwo yari yafashwe n'umutima n'ibyo bibazo mu gihe yari yafashwe na asima. Nashize ikiganza kuri we navuze nti mumuhe hafi minsi mikeyi yari afise agasama kagiye gusesa n'umururumbo. Narahuye nawe jo kumugoroba yambwiye ko yuzuye agasama. Murabona rero nariko ndavugana mushiki wacu Mirikane ku kiganza yavuze ati ibyo biratangaje kubona ivyo mwene data Branham. Yavuze ati mbega ibyo birakora ku kiganza icyo ari cyo cyose. Navuze ntego iyo hari ikintu kitagenda neza n'umurwayi navuze nti ubu ngaha ndaja gushirako ikiganza. Benshi muri mwebwe mwarahagaze kandi muracitegereza kandi ntacyo cyakoze. Navuze nti ngaha nta kintu na kimwe kitagenda neza ku mugore wanje nshira ikiganza ciwe. Raba ngaha mukunzi shiri ikiganza cawe kucanje yicaye hariya. Umugore wanje yashize ikiganza ciwe kucanje ubwo nyene bibaye. Navuze nti urafise ikivyimba kugasabo kibubamfu urafise ingorane z'abagore. Rero yavuze ati nta budasa numva. Navuze ntariko urafise ikivyimba. Beki yarafise imyaka ibiri umukobwa wanje yariko aravuza inanga mu mwanyu heze. Yarafise imyaka ibiri haheze imyaka ibiri. Sara yaravutse kandi gihe yavutse babanje kubaga nyina kandi nabajije umuganga Dirman umuganga wacu hepfo muri Cordon ku igihe uzoba wamwuguruye urabe agasabo kibubamfu kandi yarabikoze. Yavuze ati nta kintu na kimwe kitagenda neza nabonye. Nashize ko ikiganza canje cari kikiri hariya. Haheze imyaka ine haje Joseph namusavye gusubira kuraba nta na kimwe kitagenda neza nkuko nabibonye. Nashize ku ikiganza canje cari kikiri hariya. Rero twaravyibagiye gusa. Rero iki ni kintu ntegerezwa kuvuga sinkunda kukivuga ariko kugira nshire ukuri ahabona ntegerezwa. Murabona kandi nibyo dushaka mwame muvuga ukuri icoshi kicari cyo cyose. Imyaka yarashize ntacyo twigeze tubona kandi ndavuga ibi atari uko yicaye harya kuko ndabivuga iyo atari harya kandi murabizi. Niba sinibaza ko boba hoba hari mwisi umugore mwiza gusumba umugore wanje kandi ndifuza ko yoguma guca igihe cyose kandi ndashaka kuba umugabo w'umwizigirwa kandi nizeye yuko umusore wese ari muri iyi nyubako igihe azorongora aronka umugore ameze nk'umugore wanje. Sinzi igihe tuzobaho gutyo uko kingana ariko ndizeye yuko bizoba ubuzima bwose dusigaje kuri iyi si. Tubanye tunezerewe Imana niyo yambwiye kumutwara muri uwo mwanya nyene wewe atavyazi. Nariko ndagerageza kwanka kumutwara atari kubera ko ntamukunda ariko kubera ko nibaza ko ntoshobora kumutunga kandi yari umugore mwiza. Rero sinari ndabikwiye. Hanyuma aragenda gusenga maze yugurura Bibiliya. Rero ndagupfinze yavuze ati mwami sinari bwigere nkora ibi mbere ariko umpi canditswe kija kumfasha namba ntegerezwa kumwibagira ntegerezwa kuvyihoza. Yuguruye Bibiliya yari yagiye ku ruhande mu kazu k'imbaho ariko arasenga kandi igihe yugurura Bibiliya maraki kane umve nzobarungikira iryo bavugishwa nanjye imbere ya ibyo byabaye haraheze imyaka 20 n'iyindi atazi n'ikintu na kimwe ku gikorwa c'iki gihe. Kandi nari ntibyashobora kuba. Nari ndyamye hariya ku nkengera y'uruzi hanyuma ijoro rimwe yarankanguye naramwumvise hariya iruhande y'urugi. Yavuze ati genda umurondere ubugeni genda ubugeni bwawe buzoba ku igenekerezo rya 25 z'ukwezi kw'icumi kuza. Nibyo neza na neza nakoze, kandi twabayeho tunezerewe kubw'ubuntu bw'Imana. Ntiturigera tubwirana nami yarambereye umukunzi mwiza. Umunsi umwe narinjiye kandi yategerezwa kurera aba bana wenyine, jewe nagiye mu gikorwa nta bagore benshi boshobora kwihanganira ibyo. Bivuze bokora ibyo. Rero narinjiye maze aravuga ikintu kimwe, turafise Joseph ari hari inyuma kandi ni n'umuhungu nyawe yaragize uruhara rwo gutuma nyinamera imvi hamwe nanje. Rero by'ukuri n'umuhungu yuzuye kandi yari yakoze ikintu kibi cyane. Rero narabwiye umugore wanje yarambwiye ati Bill mukubite. Navuze nti ntabyo numva shaka. Murabona yavuze ati ego iyo uba ushobora kubyihanganira acaga kubituruga cyane imbere yanje. Yemwe niyumvira nta ngorane, umukunzi wanje ntiyabikoza abishaka. Naribandanirije gusa ndasohoka koza imodoka yanje. Rero igihe nari hanze hariya mwe mugera nirabikunze yavuze ati agende umubwire nizeye yuko biri mu ngoma ya kabiri gice cya 22. Sinabikoze, naribajije ubwa mbere yuko ari ibyo. Niyumviriye nagumye gusa noza, hanyuma arabimbwira ubugira kandi ati genda umubwire asome ibi. Rero narinjiye nca mfata Bibiliya kandi ndabisoma. Ni hahandi mo Tanke Miriamu umuvugishwa yatwenga musaza wiwe Mose ngo yatwaye umukobwa w'umunya Ethiopia kazi, hanyuma Imana ntiyabikunda. Rero yavuze ati byari kuba byiza kose yari kumucira mu maso gusumbaho kuba yarakoze ivyo. Rero Miriamu yaciye yuzura imibembe. Aroni yagiye kubwira mushikiwe, yavuze canke yagiye kubwira mwene wabo ati yagiye kwica kwa nimibembe. Kandi rero Mose yaciye yiruka kumuvugira ku gicaniro, kandi amaze kubikora inkingi y'umuriro yaramanutse. Imana yavuze iti genda uhamagare umuhamagare we na Aroni kandi ubazane ngaha. Na Aroni nyene yari muri byo. Rero yavuze ati bahamagare kandi baze hano. Yavuze ati namba hariho umwe muri mwebwe Imana ivugana nabo, rero ari uwa mpemu cyangwa umuvugishwa jewe uhora nzomwimenyekanisha ubwanje, nzovuga kana nawe mwigere kwa kani nzomwihishurira ubwanje mu ndoto kandi nzohishura indoto n'ibindi. Yavuze iti ariko umusabyi wanje Mose nta numwe mu gihugu ahwanye nawe. Yavuze ati mvugana nawe umunwa ku gutwi. Yavuze ati mbega ntimutinye Imana? Urabona Imana ntiyabikunze. Yemwe maze kubona ibyo narinjiye vuba, kandi yari mu kindi cyumba ndadodora ku rugi, yari yiyugaranye. Hanyuma ndamubwira ko nshaka kuvugana nawe. Rero narinjiye hariya maze ndamubwira nagerageje kumubwira uko byari bimeze. Navuze nti mukunzi uraje ukuntu ndagukunda, ariko Imana ntiyabikunze. Ntiwategerezwa kuvuga biriya bunonye n'inyuma y'ibyo. Yagize ingorane mu rubavu rwiwe, twamujanye kwa muganga ngaha Irwis Civil, muganga Artir Shoen, maze asanga ikibyimba ku gasabo kabagore kibubamfu. Icyo nari nabonye imyaka 15 canke 16 imbere ya ikivyimba kugasaho kagasabo kabagore kagomba kungana n'ikibuto. Navuze nti bimeze gute muganga? Yavuze ati reka turabe ibishika uzomugarukane mu mezi makeye nka mezi abiri canke ikintu nk'icyo. Twaramutahanye cyari cyakuze kiva ku rugero rw'ikibuto gishika nko ku rugero rw'indimu. Navuze nti byiza bogikuraho, gishobora koroha kikaba icyo mugirira nabi. Kandi navuze nti ewe mana yanje ntitukiye i Tucson. Umwami yandungitse hariya Tucson, yamurungitse ku muhinga w'indwara z'abagore. Ntiyashaka kubikora ubwiwe, kubw'ibyo ategerezwa kuba yaramubariye ibijyanye n'igikorwa cyanjye. Kuko ya uwo muhinga mu ndwara z'abagore yavuze ati gitegerezwa kuzokugwaho kubw'ibyo yavuze twamubwiye ko tugiye Tucson yavuze ati rero ndafise umuhinga hariya umugenzi wanje rwose nahora mba I Tucson navuze nti ngiye kumubarungika ko kubyivyo nandi yanditse agakete maze arakamurungikira kandi yavuze ati mukabraname numufaso ni mwiza nuko arabandanya nkuko yavuze yamurungikiye igicapo cinge nico kivyimba cangana nibindi cari cahindutse ikivyimba ico gihe nuko avuga ingene cangana hanyuma aravuga ati ndazi murazi yarazi yuko ya nibaza yuko niyumvira yuko yanyise uwukizi ndwarapfa kumana uko gusa niko yamenye ingene abivuga ariko navuze nti naremeye yuko gishobora gukurwaho kandi ico tegerejwe namba gitegerezwa gukurwaho mugikureho ariko kwari ukugeza ukwizera kwacu kandi twasenga ubudasiba kandi uko twasenga cyane niko ikivyimba carushiriza kuba kininiya gushikaho kigeraho kiboneka ku rubavu rwiwe twarabihoze abantu bake ngaha bari babizi twagerageza kuraba icoshitse kigenda kibandanya impera ni impera igihe namanuka mvuye muri Canada aho nasize umwami yampaye kurongorera uwo muryango wo mu bwoko bw'abahinde kuri Kristo ngiye gusubirayo kubabatiza mu izina ry'umwami Yesu muri iyi mpeshi umwami abigombye rero naramanutse ndaza kandi hari hageze ko agenda igihe nari New York canke ngaha gusubira kubagwa canke gupimwa irya nyuma narabandanije New York kandi ngarutse nahagaze ngaha maze ndaduga inyuma yaho ngiriye igikorane ngaha igikorane ca nyuma naraduze hariya ndamuhamagarira kwa mwene data Wood nawe avuga ati Bill sinshobora no kwihanganira ko impuzu zanje zigikorako carabo ne kanyene nkuku kurubavu rwiwe ico gihe kandi ukuguru kwiwe kuri urwo ruhande yashobora gusa kugenda acumbagira kandi niyo ndwi ya nyuma mbi yigeze kugira ubu yicaye hariya anyumviriza indwi ya nyuma mbi yigeze kugira nuko aravuga ati ntegerezwa kugenda hirya yejo kugira ngo ngirishe ico gipimo nari yumviriye nti ewe mana nibakibaga ivyo bizotuma tudatahi muhira kuno heri kandi nabyi yabantu ko nzoba ndahari maze ndavuga nti mbega igihe yo mana we niko niyumviriye umubarire nambagiye kukibaga rero kirindirize akandi kanya gato gushika inyuma ya Noheli nuko nja mu byo kwiyumvira gitegerezwa kuba ari kibi kandi amaci inyuma ngaha murabizi ikintu kibi kibirashobora gushika mu mafigo kirama manutse caramanutse kibandanije kiba kibi kira icha nuko rero ndiyumvira nti noshobora gukora iki nameta aravuga ati rero ubu umpamagare niko yavuze umunsi nashika ichef report ari wo wabaye umunsi ukurikira ivyo igihe nashika ichef report yategerezwa kugenda kugirisha ibipimo nuko rero aragenda kumuka Norman yaragiye mushiki wacu Norman mwese muramunza abantu baza muri uru rusengero yaragiye kumuherekeza kandi kwari uwo gukuru wa muhinga monuko aravuga ati rindira gushika ijoro rya mbere umaze kugaruka kuko hari tandukanira igihe cy'amasaha abiri rero mpamagare niwagaruka inyuma y'igikorane nzokubwira icyo ntegerezwa gukora nuko ndavuga nti ni byiza kubyivyo narabandanije kandi gitondo cyakurikira imbere yuko ngenda nari ngiye gutora Billy na Lois bombi bicaye ngaha kandi igihe cyose dufise intebe ishaje hariya mwene data Parmeria du afunikiye ngaha nta gihe kinini giheze kandi twama dukikuza iyo ntebe tugasenga hariho hose tu yo otoma imeze nka murazi nka gatebe kagufiya igihe cyose turagakikuza tugasenga iyo ngiye mu gikorane dusaba Imana ngo idudufusaba Imana ngo idufashe kandi nari naduze hari y'iminsi mikeye kandi nari mfise irungu iyo nzu abana bagiye nawe yagiye murabizi benshi muri mwebwe murazi yuko nigeze guca muri ivyo igihe kimwe gusubira mu nzu itarimwo abantu gusa narahambye uwo mukenyezi Hope none ubu byose birasubiriye kandi nuko ndamanuka ndiyumvira nti rero ndaja gusenga maze ngende gutora Bill na Royce hanyuma mbandanye rero mu gihe nari manutse gusenga navuze nti mwami ndabakumbuye muri iki gitondo mu micungararo ngaha navuze nti ndasenga nguje kubafasha no kubahezagira ese twogaruka aha hantu ubugira kandi ubu navuze nti bari hanze hariya kubera yuko wandungitse hariya biciye mu kwerekwa kandi warabishikije ubu ndashaka kurindira kugira ngo ndabicuja kumbarira ngo nkore gikurikira navuze nti ndasengera mugirere imbabazi kandi ndavuga nti umfashe mu gikorane hariya epfo nuko rero nguma navuze nti mwami ntureke ngo kibe gikomeye kandi ureke urya muganga arindire gushika inyuma y'itariki ya mbere y'umwaka kugira ngo agikureyo ndanga gusa kumubona navuze nti mwami ntiyashaka gukora ivyo yakoze kirya gitondo ntiyabishaka navuze nti mwami nta gihe na kimwe yigeze avuga ijambo na rimwe kubijanye nuko nja mu gibikorane haguma ya mezi canke icyo cyose nta gihe na kimwe yigeze yugurura umunwa wiwe kubyivyo yamye arunga ikimpuzu zanje kuba mesura akamesurira amashati kandi agatunganya ibintu byose kugira ngo nje mu gikorane hanyuma yibaza ingene yoshobora gukorera Imana mwabagore mwe iyo mukoreye abagabo banyu muba mukoreye Imana atankeka none rero kandi hanyuma iyo ninjiye ndushe cyane natabagaye abantu bava mu mihingo yose nategerezwa kugenda hanze nkaja kuroba canke guhiga rero abagore benshi bari kuba bashavuye cyane kubyivyo we yakoze iki kuja gutora impuzu njana guhiga akazintegurira ngo ngenda kandeka nkagenda kandi navuze nti byabaye ngombwa ko abagwa inshuro zitatu kuko yabyara bamubaze kandi navuze ko jewe mwami ndanka kumubona basubiriye kubikora ubugira kandi maze ubwo nyene numva ikintu mu cumba narabye hejuru nuko ijwi riravuga riti haguruka rivuga riti ubicuvuga cyose nuko niko bica kugenda narindiriye umuntu utumwe gusa navuze ni imbere y'uko ikiganza cy'umuganga kimukoraho ikiganza cy'Imana kijya gikurako icyo kibyimba kandi ntikizonaboneke ibyo byari biheze kuri jewe sinigeze ndamuhamagara twarabandanije turagenda no gutora Billy na Lois maze tuja chef report ijoro rikurikira naramuhamagaye yaranezerewe yavuze ati Billy ndashaka kukubarira rero ari ngaho kandi ashobora kuvyemeza byamusavye ko agenda hariya cumbagira yinjiye mu cumba ari kumwe n'umuforoma na muka Norma maze yambara impuzu ziwe zo ikanzu kugira ngo bamupime uwo muganga yarashitse kandi yashobora gushika ku meza bigoranye ikivyimba carenena ngaho ari kinini cyane rero igihe ya umuganga yarinjiye maze baravugana nuko aregera kugira ngo afukure ishuka ngo amukore ko maze gato nyene imbere yuko amukora ko kiragenda rero uwo muganga ntiyarazi uruhande cari ko yavuze ati rindira umunota umwe afise ibicapo n'amasanamu yose n'ibindi bintu byose ntiyashobora kubona aho cari kiri yaramusuzumye arasubira yongera arasubira yavuze ati nkumbure sinoshobora kubisigura ariko mupfasoni Branham ca kivyimba ntakiriho kandi ntiyigeze agira n'ikimenyetso na kimwe cacu kuvugwa byari biki itegeretse neza na neza nyine uko yabivutse imbere yuko ikiganza cy'umuganga kigukorako agace k'isegonda kamwe ikiganza ciwe cari kuba cagikozeko ese nge n'ijambo ry'umwami ritunganye rero nguwo umugore wanje kandi twembi turi imbere y'Imana ariko imbere yuko ikiganza cy'umuganga kinakora ku mubiri wiwe ariko amwegera nk'uko ikintu kimwe carashitse ikivyimba kiragenda kandi ntibashobora yavutse ndizera ko yabyaruko ibyo mukunzi ndashaka kuguhumuriza mupfasoni Branham bega nibyo uko yabivuze nibyo yuko icyo kibyimba atakiriho nta kibyimba na kimufise byari biki neza na neza bijanye n'ijambo ry'umwami ibyo byari amina ubwo nubugira gatanu n'igiharuro cy'ubuntu cyo kwizera nta gukekeranya kukiriho mu byiyumviro byanje ndazi caricho ugukwegwa kwa gatatu kandi ndazi nico gukora rero mwubahe cyane rwose mutekereze gusa igihe kizoshika vuba ahimana igiye kudukorera ibintu bihambaye rero Yero reka twunamike imitwe yacu dusenge Mwami Yesu nari nararibonye kubandi bantu ariko bigeze ku mugore wanje bwite w'agaciro byari mu nzu yanje rero mwana narabirabye n'amaso yanje ndabikora kora n'ibiganza byanje kandi na imyaka 16 imbere yaho naho nyene mwami byari bizwi kandi byahishuwe nawe iyo ikintu icarico cyose kivuzwe gitegerezwa gukoreka wari kuranyereka mwami rero yuko ibyizigiro byanje mu byo wari waragiriye abantu kandi ukabinyereka kugira ngo nshobore kubafasha watumye bishika mu nzu yanje bwite uko bwakwari ugukwegwa kwa mbere kandi rero ugukwegwa kwa gatatu kwemeje ugukwegwa kwa mbere turakenguruka data duharira kudashobora kwacu turi hanga rito turi abantu batize ntituri munsi cyane ngo turenze abantu batazi gusoma no kwandika ariko turashima cyane ko dufise Imana ishoboye byose ihambaye ituzigama kandi katwitaho kuko tutazi ingene twokwiyitaho turakwishikaniye rero data ndasenga ngo uje kumfasha kandi muri uku gukwegwa kwa gatatu ese we mwami nkuko wagiye ubivuga ko muri iyi myaka ibiri heze ubigaragaza ku uvyerekana ku misozi n'ibindi kandi wagiye ubishira ahabona rero nariko ndihweza ngo ndabivye arivyo byashikaho uvyemereje mu buryo bukwiriye ubu rero ndasenga data ngo uje kumfasha kuba kurushiriza hamwe n'ibikurusha uko byari bimeze mbere kandi uhabwe icubahiro nkuko aha nyene hejuru havugirwa ubutumwaho ukwa mbere kwavuzwe ukwa kabiri none ubu ukwa gatatu kandi ibyo byavuze byashitse neza na neza nk'uko wabivuze turakwizeye mwami Imana fasha umwe wese muri twebwe guheba ukutizera kwacu n'ukuziririza kwacu kugira ngo dushobore guhagarara mu nyonga y'Imana nzima tuzi yuko iyo Mana nyene yakuye ico kivyimba ku mugore wanje yicaye ngaho vyemejwe na bumwe mu buhinga buhanitse bw'abaganga twaronse mu gihugu babisuzumye maze bakaraba bakabifotora none ubu caragiye uri Imana kandi nta yindi iriho iruhande yawe kandi turagukunda kuko waduhaye gucika abakozi bawe kandi reka tugukorere twubashe cyane kandi tuguheshe icyubahiro iminsi y'ubuzima bwacu bikore mwami ese ntushobora n'umuryango wanje n'abari abantu bose boshobora gutanga umuco bagira umunyu uzotera inyota mu bantu yo gukunda uwo Yesu yadukoreye byinshi rwose rero mu gihe nuguruye ijambo kugira ngo ndari somemwo igice gitoyi hanyuma sengera abarwayi umfashe mwami vugana natwe kandi ukiza abarwayi dusenze mu izina rya Yesu amina mbega mwoshobora no kuba mfise umwanya muto gusa wo ninabangenda nyaruka cyane ibisomwa bike ngaha nshaka ko musoma canke mushira ko ikimenyetso canke ico mwifuza gukora cyose icambere mu gisanga mu gitabo cyo gwarura 2:5 gushika 19 kandi dushaka kubisoma batonganya Imana na Mose bati mwadukuri iki muri Egiputa mukatuza na gupfira muri ubu bugaragwa kuko atavyo kurya tuharonka atana amazi ariho kandi tubihawe n'ibyo kurya bitagira ikimazi imfungurwa z'abamarayika maze uhoraho aterera abantu inzoka z'ubumara ziguturira zirabakomora abantu benshi bo mu Bisirayeli barapfa nuko uhoraho abantu baza kuri Mose bati kwaturaraba twakoze icaha murabona nico kintu ca mbere kugira ngo ikire ukiri indwara kubanza kwatura twakoze icaha kuko twatoranije twatonganije uhoraho nawe sabire kuhoraho udukure mwitinzoka nuko Mose arabasabira amazi uhoraho abarira Mose ati cura inzoka isa
And the Lord said unto Moses, make me a fiery serpent. And set it upon a pole.
Kugiti chinhumba. Maze uwakomo wewese niyajiraba.
When he looketh up on it shall live.
Arakira. Nuko Mose acura inzoka mu muringa. Ayimanika kugiti chinhumba. Maze uwo inzoka yari yewese yaraba iyo nzoka y'umuringa gakira.
The serpent of brass he lived. Now.
Rero ikindi nifuza gusoma cyanditswe cyo mu Zakariya igice cya 12 umurongo w'icumi kandi nzosuka ku nzu ya Dawidi no kuba b'i Yerusalemu impemwe y'ubuntu niyo gusenga kandi bazokwitegereza uwo bacumise bazomuborogera nk'uborogera umwana wiwe w'ikinege bamurwara kabonge nk'uko arwazwa n'imfura yiwe rero ku by'igisomwa ngiye gufata iki hindukiriza amaso kuri Yesu hindukiza amaso muyavane ku isi muyerekeze kuri Yesu Mose yacuze inzoka kandi ngaho umuvugishwa mu nyuma yaho yari arabivuga ko ibyoshitse uhindukiriza amaso kuri Yesu Bibiliya ivuga muri Yesaya 45:2 tubona ko Imana yavuze iti nimuntumbere mwa mpera zose z'isi kandi ubu mu gihisi yashitse ku mpera yayo cyangwa ingeni situnganijwe byashitse ku mpera yabyo reka abantu bamutumbere rero mwashobora kuvuga muti twarumvise ibi urunganwe inyuma y'urundi runganwe twumvise ibyo kuva kera uku ni ukuri kandi byigishijwe kuva kera abakozi b'imana benshi bafashe icyo gisomwa nyene ibihumbi muri bo ariko ngiki kintu ushaka kubaza iri joro muri iyi minota mike yikurikira ariko iyo murabye ikibazo ni mubona iki iyo murabye mubona iki iyo murabye bivana n'icyo murondera murabona rero yavuze iti nimuntumbere mwa mpera zose z'isi Mose yamanitse inzoka kandi waraba wese yarakira rero bivana n'icyo uri kurarondera narabonye abantu baza mu bikorane kuri uyu munsi wa nyuma bashobora gusa kubasha kwicara mu gikorane nk'umunota umwe cyangwa ibiri ibyo nibyo byonyine bashobora kwihanganira murabona ntibishobora kubyihanganira sinzokwigera nibagira ndizera ko ibi bizokoza isoni umuntu uwo ari we wese aturuka muri iyo wa igihe nagira igikorane iwaterero mwene data livayiranga yari ngaha mu gitondo sinzi namba ari ngaha iri joro canke atari hari uri ngaha ari yari ngaha mu gitondo ego ntiyumvaho bafatira ama ari nyuma aho bafatira amabandi nyuma ngaha ni byiza mwene data li na cewe twakoze ibintu byose twashobora no guha ishira hamwe ry'abakozi b'Imana ivungurwa zo mu gatondo kubuntu kugira ngo tugende tuvugane nabo gusa mwene data liva ibirazwi n'umuntu yize kandi n'umuhinga mu byerekeye ubumana kandi yarakoreye by'ukuri urupapuro rw'umutsindo ruhanitse rwiwe nuko rero kubw'ibyo nagerageje kumuzana ngo avuge imbere yabo baruteriyano abapresbiteriyano n'abandi ariko yavuze ati oya barakurondera ngo abari wewe ubikora rero naragiye maze mfata igisomwa cyanjye imbere yabo bakozi b'Imana inyuma yaho bose bahejeje gufungura nafashe igisomwa cyanjye sinanze kumvira ibyo neretswe bivuye mu ijuru nkimara gusoma icyo cyanditswe nk'ababiri baritegereje baca barasohoka rero mu gihe nari ntanguye kuvuga nti nka Pawulo mu gihe ciwe yari afise umuhamagaro udasanzwe rero nguwo ahagaze imbere ya Agripa kandi yavuga ko atanse kumvira abandi nk'ababiri cyangwa batatu barahaguru nuko igihe nashika aho nashobora kuvuga ikintu kimwe kubijanye n'icyo gisomwa hariho nk'abantu batatu cyangwa bane gusa bicaye ngaho bose bari bahagurutse bagiye igituma niki bamwe baza mu gikora niyo bumvise umuvuga butumwe ingene yambara baragira ico biko biragira ico bikoze ku bantu namba tambara impuzu zabona ko zibereye bamwe muri bo narumvise umuhinga mu bijanye n'inyifato y'abantu avuga uwundi munsi umuhinga naramo umuntu mwiza umuntu wo mu Kristo ikiganiro ciwe gica kuri kere hariya umwanya wose yavuze ati uburyo bwo kumenya yuko umuntu yoba ari kwa aratumutwe n'igihaba atambaye bijanye n'igihagararo ciwe murazi bijanye n'ukuntu ategerezwa kwiyerekana mu bantu ngici kimenyetso cerekana ko yabatyataye umutwe yemwe rero nabaye umusatsi ubuzima bwanje bwose rero murabona kuko nambara ibise sarubeti n'ibintu byose murabona rero bijanye n'igihagararo canje ntegerezwa kwambara nk'umukuru w'idini mu yandi majambo kugira ngo mbe umukuru w'idini sinibaza ko Yesu yambara nk'umukuru w'idini yambara nk'umuntu asanzwe yaja mu bantu kandi imyambaro ntiyayishira ku mutima ariko ibyo murabona n'ukuntu abantu biyumvira gusa ivyo nti twovuga iki kuri uyu mugabo canke ndibaza cowo muhinga yo kwiyumvira kuri ibi igihe umuvugishwa muri Bibiliya yari yaronse itegeko ryo kwiyambura impuzu no kugenda ari gusa imbere y'abantu yabaye by'ukuri ari musazi sibyo none ariko Imana yamubwiye kubikora ubundi nawe yategerezwa kuryamira urubavu rumwe amezi amatanu na mirongo ine nibaza yuko byari uko aryamiye urubavu rwiwe mu mwanya ahindukirira urundi rubavu kandi yarya inkono y'ibiharage yaba yatekesheje hariya byabaye ngombwa yuko aja guteka ibyo bintu no kubitegura byose hamwe kandi atabirya icyo gihe cyose akarambura ikiganza agafata umutamiro kandi akarya aryamiye urubavu rwiwe kubw'ikimenyetso murabona iyo ese ukuntu abantu bashobora kuja kure y'ijambo ry'Imana rwose bariga cyane gusa gushikaho ibyigwa byabo bibashira kure y'Imana iyo umuntu avuga ko yize ndazi yuko byerekana ukuntu ari kure y'Imana murabona urupapuro rw'umutsindo rw'ikirenga simvuga ibindwanya umuhinga vayire kuko sikwa meze ariko kenshi iyo umuntu aronse urupapuro rw'umutsindo rw'ikirenga ibyo bisigura gusa kuri jewe yuko ari kure cane y'Imana gusumba murabona kiretse ashoboye kwimatanya n'ijambo hamwe n'Imana ubu turabona yuko hamwe baza kumviriza ukuntu avuga iyo baje kuraba uvuga kuvye rekeye ugukira indwara kuvuye ku mana n'umwana namba umuntu adasa n'umuntu w'umunyabwenge yaminuje abantu nibashobora kwihanganira kumva akoresha amajambo nka hensi hante n'amajambo nka gusa ba ntibabyihanganira biyumvira yuko ibyo biri kure cyane y'Imana kandi mu gihe Yesu yavuga imvugo idasanzwe imvugo isanzwe ku buryo uno munsi bituma abigisha bazazanirwa kuko gerageza kubisigura bijanye n'ibyo mu ishure n'imvugo y'uwo munsi kandi yari imvugo yo mu ibarabara rero hariho ubudasa bwinshi na hano muri Leta Zunze Ubumwe zacu narahamagaye New York ndi muri Florida kandi byansaba ko ndonga umugore hano na hano iserwi kugira ngo abe umusobanuzi hagati y'uyu mukobwa wo mu bumanuko n'umukobwa wo mu buraruko ubwo nibwo budasa bwariho murabona atankeka ubu kiriho nuko abantu barondera ibyo bintu imvugo mu gishingo c'ijambo rigaragajwe n'ikimenyamenya yuko ari ibyo murabona ijambo rigaragajwe ntibazigera baraba ibyo utegerezwa kugira ugutahura k'ubwenge kumenya kuja mu iseminare no kwiga ukuntu wunama ukuntu hagarara mu kibanza kimwe n'ibindi byose yo ibyo byo ni umukozi w'Imana byo gupfa byoba byutsuye by'ukuri mwemu yera murabona rero ibyo ni iby'ubwenge kandi iyo niyo nzira iki gihugu cyose caciyemo caronse ugutahura k'ubwenge kwa Kristo ibyo nibyo barondera kandi namba Kristo ari muri mwebwe utegerezwa kuba umuntu yize utegerezwa kuba umunyabwenge kuko uko niko biyumvira ko Kristo ameze kandi ikindi gihe ikindi kintu bafise ukuntu kwabo biyumvira ko yotegerejwe kubameze icyiyumviro cyabo bwite mu gishingo cyo gufata iki jambo rivuga ni muri ubwo buryo iyo barabye kandi niyo babonye Yesu ubwiwe bananirwa no kumumenya barabigize ku munsi wa Pentecost barabigize igihe yari mu mubiri barabigize igihe yari mu bwato bw'inka barabigize igihe yari mu mabarabara y'i Yerusalemu barabigize igihe yari umusaraba kandi kwarugushitswa kw'iryo jambo kandi yamara yabari bafise uwo Mesiya azomanuka azananye inzira iva mu ijuru n'ibindi bintu byose kandi barihenda kuko ibyo byari ugutahura kwabo k'ubwenge rero ntibashoboye kumubona kandi baramwitegereza neza nuko bimeze uno munsi mbega ubona iki uraba bamwe baraba kugira ngo babone iyo muraba baraba kugira ngo babone uwashinze ishengero rihambaye ry'abanyabwenge umuntu ashobora gushyiraho nemera izotuma abantu bose bikubita imbere y'ino nemera ikintu nk'icyo ibyo nibyo baraba iyo bamubonye bamwe baraba kugira ngo babone ikintu nk'icyo mu bitito bitabaho nka Père Noël iyo baraba basoma Bibiliya kandi maze bakavuga bati aha icyo ni ikintu nk'icyo mu bitito bitabaho ni ikintu gusa umuntu yanditse nibyo bo kuko iyo ba icyiyumviro ufise kuri Bibiliya nicyo utora kuri we murabona bamwe baraba kugira ngo babone uruyoya bamwe baraba bararaba kandi bakabona urukwavu canke Père Noël bamwe baraba kugira ngo babone igitabo kimwe cyakahise kivyejo kandi ataraki akivyuno munsi ariko ikibazo niki mbega ubone kiyo uraba benshi rwose muri mwebwe bavuga yuko bafise mwe mugera bararaba bakabona umuntu wa kabiri wo mu butatu mu gihe atanubwo bivugwa muri Bibiliya nta kintu nk'icyo kibaho ijambo ubutatu nta nubwo riri mu gipfuniko cya Bibiliya ariko yamara iyo uravye kuri Yesu umuraba nk'umuntu wa gatatu canke umuntu wa kabiri wo mu butatu kandi niyo mpamvatana hamwe ushika urazi ibyo yavuze ndi Imana kandi nta yindi iri ruhande yanjye murabona bivana n'icyo uriko uraraba namba ushaka gushira aho akantu kagahungu gatoye umutama w'ubwanwa n'ibindi namba ari muri ubwo buryo uraba Yesu nkaho ari umuntu atandukanye n'Imana ariko uraraba ibitari byo ntabyubona nta gihe kinini yagishyize ngaha nari mfise amarori amwe abona ibiri kure cyane nagerageza kwitegereza ingeregere imwe cyangwa ingeregere kure hariya mu karere kandi umuhungu wanje yagerageza kunyereka kandi aracari muto cyane kunsumbya hanyuma arambwira ati tora ya marori papa ugerage ingeregere iri hariya hariya nyene namubwiye nti ndashobora kuyabona n'amaso yanje yonyene yavuze ati fata yo marori ndavye nabonye nk'ingeregere icumi ariko amarori ntiyaratumbereye maze ndayatumbereza neza zose icumi zahindutse imwe kandi niwatumbereza ubwenge bwawe ku ijambo ry'Imana batatu bazoba umwe murabona ariko amarori yawe y'idini agukura ku ntumbero iyo ugerageje kumugira batatu n'umwe murabona ariko bivana n'icyo uri kuraraba mbega ubona iki iyo uraba mwibuke mushobora kumubona gusa iyo mumurabira mu ijambo ntimushobora kumurabira mu gitabo ntimushobora kumurabira muri nemera muzomubona mutsobo n'Imana zibiri cyangwa zitatu n'ibindi byose muri izo nemera ariko mumurabe mu ijambo kandi muzobona yuko ari Emmanuel Imana yigize umubiri hagati yacu yavuze ati ndi Imana kandi iruhande yanje nta yindi iriho n'Imana Yesaya yararavye igihe kimwe umuvugishwa kandi igihe yabona Yesu icigwa canje ni kuraba Yesu hindukiriza amaso kuri Yesu igihe Yesaya yaraba kuri kure y'isi kugira ngo amubone yavuze ati mbonye umujenama umukama w'amahoro Imana y'ubushobozi data ahoraho ibyo ni byo Yesaya yaravye kandi yabonye Danieli igihe kimwe yarahagaze aho yabona iherezo ry'ubwami bw'abanyamahanga yabonye igishushanyo Nebukadineza yari yarose yabonye ukuntu bumwe buzosubirira ubundi nk'uko bwaje kandi igihe yaraba kugira ngo abone ibyari bigiye kuba byose ku iherezo igihe yabona Yesu yari ibuye ryasidutse ku musozi ata maboko yari imbuye ubwami bw'abanyamahanga Nebukadineza yatereye abana batatu b'abaheburayo mu itanure rya kumuriro bizera imana kandi bahagarara ku ijambo ryayo namba bategerezwa gupfa ubwaku bwaryo bari bagiye kwemanga uko byari kose akantu gato gusa ko gupfukamira amavi yabo ukundi kundi ariko igihe yaraba kandi akabona Yesu yari umugabo agire kane yari mu itanure rya kumuriro kandi yarinze ubushuhe bwose abo basabye biwe bagamburuka ibyo nibyo Nebukadineza yabonye Ezekiel yahindukije amaso kugira ngo amubone umunsi umwe kandi yari kurudumu isobekeranye n'iyindi iri hagati mu kirere yari icuma cyitwa moyi ku ikurudumu aho isera ryose rifatira amina iryo kurudumu rinini yaryogendera mu kwizera ari ku ikurudumu ritoya ryazunguruka kubw'ubushobozi bw'uhoraho uwo niwe Ezekiel yabonye igihe yahindukiza amaso Yohana umubatizi yahindukiye umunsi umwe kandi igihe yabikora yabonye inuma n'ijwi rivuga riti uyu ni umwana wanjye nkunda kampimbara ngibyo ibyo yabonye rero yabonye Yesu ni Imana ari umuntu umwe kuko mpemu yamanutse avuye mu ijuru ari mu ishusho y'inuma avuga ati uyu ni umwana wanjye nkunda kampimbara ibyo nibyo yabonye mwitegereze yimenyekanisha muri ubwo buryo Nowa igihe yahindukira kugira ngo amubone Nowa yabonye imanza zije ku ihanga ry'iyi si ryari ryanse ijambo ryayo ivyo nivyo Nowa yavuze igihe yahindukiza amaso Mose igihe yahindukiza amaso yabonye igisaka ca kumuriro inkingi y'umuriro yari yizanye mu gisaka kandi igihe Mose yegera hafi yacu yavuze ati kuri inkweto zawe kuko ndiho rero namba woshobora gupima n'irya jambo ndiho n'igihe cya kera igihe cy'ubu no mu gihe kizoza ndiho uhoraho murabona ndiho yabonye uwo ndiho ibyo nibyo yabonye mu gisaka cya kumuriro Isirayeli yaravye ku nzoka y'umuringa Mose yacuze kandi abona kubabara kwa Kristo kuburubanza rw'abarwayi kuko turazi yuko inzoka ivuga ku by'impongano Yesu yari iyo mpongano nk'uko Mose yamanitse inzoka y'umuringa mu bugaragwa niko umwana w'umuntu ategerezwa kumanikwa kubw'intumbero imwe murabona kuki bari baracumuye hanyuma bararwara ibyo byari ibyo gukuraho ibyaha byabo n'indwara zabo kandi nibyo Yesu yababajwe kubera ibigabitanyo vyacu imishisha guyiwe niyo idukiza ukuyu gukira indwara kuvuye ku mana kuri Kristo ubuciyemwo kubiri impongano murabona mbega mura umubonamwe iki iyo uravye mbega urabona ivyo mbega urabona yuko yababajwe kubwo ibigabitanyo vyacu hamwe n'imishisha guyiwe niyo yadukijije iyo uhindukiye ushobora kubona ivyo canke ushobora kubona gusa uruhande rumwe rw'impongano mbega urashobora kubona impande zombi za ryaryo iyo uravye niwa yirabira muri nemera bazokubwira bati iminsi yo gukira indwara yararenganye ariko niwa yirabira mu ijambo uzobona Yesu Kristo ko yararejo n'uyu munsi ko ariko akiri niko azokwama kugeza ibihe bidashira murabona abigishwa baramuravye igihe bari mu kiyaga cavuye cavyuye ingunza baciye babona ubufasha bwonyene bashobora kuronka buje Marita yaravye kuri we mu gihe cy'urupfu kandi yabonye yuko yari ukuzuka n'ubugingo amina mu gihe cy'urupfu Marita yabonye igihe yamuraba yari yanswe n'abantu biwe yari yarashiburiwe kure mbere yari yamutumyeko kandi ntiyari yaje kuraba mwene wabo ariko amaherezo igihe yaza maze akagenda kandi akamwikubita imbere kugira ngo ashobore kumuraba yabonye yuko yari byombi ukuzuka n'ubugingo amina yayiro yakoze ikintu nk'icyo nyine uwizera wo mu ibanga umupresbiteriano mutoye metodiste batiste yizeye by'ukuri ariko adashobora kwegera kuko idini ryiwe ntiryabimwemerera kandi yotaramuwe ariko agakobwa kiwe k'ikinege kari ku mpfiro rero yategerezwa kugenda ariko amaze kumubona yabonye ko yari ukuzuka n'ubugingo mu gihe yamutuma kwi intumwa yaraje irabubwira iti rugoro mwigisha wa mukobwa yamaze gupfa ya rero umutima wiwe wahatswe guhagarara ariko yavuze ati sinavuze nti niwizera gusura abona ubwiza bw'Imana yayiro yabonye yuko yashobora kuzura abapfuye igihe yaraba kuri Yesu abashonje baramuravye baronka ibyo kurya bibeshaho bibabeshaho ibyo byari mu buryo busanzwe abashonje mu buryo bwa mpemu bashobora kumuraba kandi bakabona yuko ari umutsima w'ubugingo igisuma cyari ku mpfiro cyaravye kugira ngo kibone ico cyo yoshobora kubona kandi yabonye muri Yesu kigongwe ciwe uranyibuka kamwami ni waja mu bwami bwawe Yesu yavuze ati uno munsi uraja kubana nanje muri paradiso ivyo nivyo yabonye mu gihe cugupfa kwiwe umurwayi yaramuraba kandi akabona ubukizi ndwara impumyi yararaba igashobora kubona bivana n'ibyo uri kuraraba ubu mbega uri kuraba iki Petero na Natanaye bararaba maze bakabona ijambo ryasezeranwe ry'umuvugishwa wabo Mose byagaragajwe uhoraho Imana yanyu izobahagurukiriza uvugishwa nawe ameze nkanje ava muri mwebwe azabe ariwe mwumvira kandi ubutazomwumvira amajambo yanje uwo avuga mu izina ryanje azocibwa mu bantu kandi igihe Petero yaza mu nyonga hiwe Yesu yavuze ati izina ryawe ni Simoni kandi uri umwana uri mwene Yona yamenye buno nyene igihe yaraba ubwa mbere Yesu yuko hariho ugushitswa kw'iki jambo yavuze yuko yobaye amina ndibaza namba ubona ikintu kimwe iyo umuravye ubwa mbere ndibaza namba ijambo yasezeranye ryigaragaza ubwaryo kuri mwebwe iyo mumuravye Natanayeli bunonyena aje mu nyonga za Yesu akekeranya gatoyi tubona yuko Filipo yari yagiye maze amubwira ati ngwinurabe uwo twabonye hanyuma Natanayeli araza maze avuga ati nubuhe yavuze ati birashoboka yuko ari uriya hejuru hariya ariko arasengera abagwaye yishiriye inzira gushika amuravye amaze kuraba Yesu yavuze ati nguyu umwisirayeli atagira ubugunge muriwe yavuze ati mwigisha wigetse umenya ryari yavuze ati imbere yuko Filipo aguhamagara igihe wari munsi y'igiti nakubonye none ni igiki Natanayeli yabonye yuko hariho umwami w'abisirayeli yavuze ati uri umwana w'Imana uri umwami wa Isirayeli ibyo nivyo yabonye igihe yaraba yaronse isiguro y'ivyanditswe vyazanye umuci imbere yiwe yarawubonye icanditswe kimwe nyene cuko umuvugishwa mwose yasitse amavuta yari yavuze ati azoba ari umuvugishwa nkanje wa mugore kwiriba yararavye igihe kimwe none ni giki yabonye yaraya yaravyerekanye mu gisagara yavuze ati muvutse murabe umuntu yambwiye ibintu nakoze uyu ntiyoba ari Mesiya nyene igihe yaraba ubwa mbere Yesu Kristo yabonye Mesiya abantu abantu bashobora kuraba ikintu kimwe uyu munsi kandi bakavyita ugusoma mu vyiyumviro bazovyita ubupfumu bazovyita ubwoko bwose bw'amazina y'umurwanizi bashobora kuvyitwa kuko batazi ico barondera amina ntibatahura barondera zanemera barondera umuntu w'umuhinga ngo ashire urutonde mwishengero barondera abanywanyi benshi kurushiriza bakananirwa kubona umwami Yesu Kristo hezagira mu ijambo ryiwe ryagaragajwe nivyo bivana n'icurondera namburondera ugushitswa kw'isezerano ry'uyu munsi uzobibona ariko namba urondera ikintu cyo mu bwenge cyangwa ikindi bamye barondera umuntu kanaka w'umutunzi umunyamahe haise kanaka uwundi muntu uwo ari we wese uzomubona ariko iyo umuravye mu ijambo rivuga uwo ari we yasabye abantu mu gihe ciwe ibyo nyine
but if you're looking for some intellectual or something that they've always looked for. Some great founder, some historian, some other person, something else. You'll fail to see it. But when you look at him through the Word, the Word declares who he is. He challenged the people of his days to do the same thing.
Ntibashobora kumubona. Yavuze ati mwabarongozi b'impumyi murongora impumyi. Muvuga yuko Mose ari umuhanuzi wanyu. Iyo mumenya Mose mwari kumenya nanje Mose yanditse ibinyerekeye. Kandi bari impumyi ku buryo batashobora kubibona. Bari impumyi cyane ku buryo batabibona. Nshatse kuvuga uko gukayangana. Mu gitondo cy'uno munsi mu minota mikeyi murabona baritegereza kandi ntibazi ico barondera kubera ko Tazi neza ico bashaka kuronka mwoshoboye gute kumenya ibyo mushaka kuronka mugiye mutazi ibyo murondera woshoboye gute kuja guhiga umwungu mugihe utarigera ubona canke mugihe utarigera wumva ivyerekeye umwungu woshoboye gute kuja guhiga icamwa citwa pastel utarigera umenya ko haba ikintu kimeze nk'ico canke ukuntu gisa kubera iki woshoboye kubona inkinkono hanyuma ukiyumvira yuko ari pastel woshoboye kubona ikindi kintu woshoboye kubona itafari hanyuma ukiyumvira yuko ari pastel ariko utegerezwa kumenya ibyo urondera kandi inzira yonyine uzoshobora kumenya ibyo ugiyemo ibyo urondera nimba urondera Yesu zoraba kwijambo kubera ko we ari jambo ati nibarya banshingira intahe barondera ibyanditswe muvuga yuko murabizera abahanuzi ariko murabaso wa murwanizi baso bavutse igihe Imana yabatuma ko abahanuzi babashize mumva bisha abahanuzi ubuza wese Yesu yavuze ati ninde muri bo batateye amabuye kandi muzokora ibikorwa nk'ibyaso amina abantu babagororotse abantu bera umuntu utashoboye gutunga urutoke kandi hamwe n'ibyo yabise inzoka n'abarwanizi murabona murondera iki namba murondera umuntu yibereye yihebeye imana abantu bamwe biyumvira yuko kubera mpemu yera kora ibikorwa muri wewe wategerezwa kuba umuntu kanaka muremure umusenzi bagendagenda kandi badashobora no ku uyo si mpemu yera imana ntikora n'abanyabugu n'abamarayika gutyo canka bagaragara nkabo imana ikora icishije mu bantu bibiliya yavuze iti Eliya yari umuntu yari afise kamere nk'iyo dufite ariko ntiwoshoboye kubana nawe kugeza ubonye Yesu Petero na Yohana kiri kuri kiriye kuri rigarembo ryitwa ryiza kandi gihe baba kwega hiyo hejuru kubera gukiza uwo muntu bari baratahuye yuko batari bafise ubumenyi batiza ariko kandi bari baratahuye yuko bari barabanye na Yesu murabona kubera ko ubuzima bwiwe bwashushanywa muri bo rero bivana n'ikintu wewe urondera wa mugore yari yarasomye Bibiliya yarazi yuko hategerezwa kuza Mesiya kandi yarazi ibyo uwo Mesiya yotegerejwe gukora kandi Yesu amaze gusa kumubwira ati mutwo kunywa yavuze ati ntibimbereye gusa yari gusa umuntu asanzwe rero iyo yaza kuba yicaye harya yatsingiriye igitambara bita turba mu mutwe n'ibisharizo by'ubwoko bwose kuri we vy'umweranda kanaka kubera iki uwo mugore yavuze ati rero uriya n'umuherezi no kubandanya canke ati n'umuherezi kanaka no kubandanya umukozi w'imana uwundi muntu kanaka nabonye umugabo kanaka aza gufungura uno munsi ahantu nari ngiye gufungura hama uwo muntu arinjira yari afise imisaraba myinshi n'ibindi bintu kuri we rimwe na rimwe ni byiza ko abo bantu baba bafise ibyo niyumvira ko utegerezwa kubaho ubuzima ntusabwa kuba ufise impuzu nyinshi zigisenyeri kugira werekane icuri rimwe na rimwe baraborogegwa no gukora barananirwa no gukora amakosa menshi no kunywa itabi n'ibindi byose bategerezwa kwambara impuzu zigisenyeri kugira umenye nimbara bakozi b'Imana canke ataribo uko n'ukuri ndababwira impuzu z'abasenyera umuntu ategerezwa kwambara n'umubatizo wa mpemu yera ico kizokwerekana yukuru kumwe na Yesu ko n'ukuri rero tubona ibyo bivana n'ibyo uba uri kurarondera umuntu yambaye neza asa neza yazingiriye igitambara bita turba mu mutwe tuzokwigera ubona ntuzokwigera ubona we kuko yari umuntu asanzwe gusa Imana ikorana n'umuntu Yesu yari umuntu Imana yari mu muntu kandi yari Imana rero tubona yuko uyu mugore igihe yabonye iki kimenyetso cy'igitangaza yuko yashobora kumubwira ibijyari yarakoze cyangwa ibyari mu mutima wiwe yaciye atahura yuko yari Mesiya rero igihe yaravye Yesu yabonye Mesiya Mesiya n'ibikorwa k'ibyari bya Mesiya yategerezwa kumenya ababanga yo mu mutima bega sibyo mwabitahuye sinzi ko mwabitahuye hamwe mworaba muri iri joro nibiki mworondera yabaye wa wundi nyene Mesiya ni rya jambo kandi Bibiliya yavuze mu Baheburayi igice cya kane yuko ijambo ry'Imana rifise ubugi bwinshi rifise inkomezi kurusha inkota ifise ubugi bubiri ritanya igufa n'umusokoro kandi rigahishura amabanga ari mu mutima kandi igihe yatahuye yuko uwo Mesiya yategerezwa kuba ijambo ryagaragajwe kandi ko yashobora kumubwira ibitagenda neza kuri we yatahuye yuko yari Mesiya si ukuntu yari yambaye si ubumenyi yari afise ariko biciye mu kimenyetso yamweretse yari Mesiya igihe yabonye Yesu yabonye umu Mesiya Imana mu muntu nk'uko byari byarasezeranywe muri ico gihe cashinzwe ariko murazi benshi mu gihe nk'ibyo navuze ntibigeze babona ico kintu nuno munsi nuko nyene benshi ntibamenye Mose benshi ntibamenye Eliya benshi ntibame ntibigeze bambabenya kugeza bagiye aho rero baca babamenya ubutizera warabonye mu minsi ya Noa nibiki gusa kutizera kwarabye narababwiye ibyo ubutizera yabonye rero reka turabe ibyo abatizera babonye mu minsi ya Noa batizera babonye iki babonye higi nyuma gihe barabye babonye umuntu ashikuza atobanga atobanga akora ikintu cyo kwitwa yuko ari ubwato nibyo gusa babonye umutama w'umusazi afise ubwanwa burebure bwera yari yataye umutwe kandi yavuga ibishusha ibihushanye n'ubushakashatsi n'ibyemezo by'abanyabwenge avuga ati hari amazi hariya hejuru kubera iki uwo mutama aho bamwumviye ikigongwe bati murengane we mukanya gataraza kwemezwa ko ari umusazi yarataye umutwe ariko yarafize ijambo ry'umwami yariko arubaka hejuru yayo kandi Imana yariko yerekana ibyemeza yuko umwuzure wari kuraza cari kimenyetso kuri bo abatizera inkuru ya Noa bagumye mu mwiza kandi iherezo ryabo ryabaye urupfu mu mazi n'imva y'ikuzimu Farawo yitegereje igihe kimwe yabonye Niki Farawo yabonye umushikuzi yiyita umuhanuzi n'abandi benshi bayitiranya n'ukubohoka nibyo gusa babonye umuntu yahonyanga mu byondo muca yarahagaze hagati mu bantu avuga yuko yarungitswe n'Imana kugira ngo akore ibitangaza kubera iki biyumviriye yuko uyo muntu yari yatakaje yapfutse ati nimumureke yibaraguze azo baraza kuvuga yuko ari umusazi mu kanya gato ariko yari afise nikuharahagize abizera Aroni Yosuwa n'abandi benshi muri bo babonye Imana muri Mose kandi ibikorwa by'Imana Mose yakora nicyo cyatumye bamenya yuko Imana yari muri we bitegereje babona Imana muri Mose wa mugabo w'umutunzi yitegereje abona neza uwo yari murabona ariko yaranse kumukurikira kubera ko yakunze ibintu byinshi cyane bose ntiyashobora gukurikira Yesu n'abantu bangahe babatunzi bazokumviritsa igibande bameze nk'uyo ntimutegerezwa kuba buri munsi abatunzi kuma Oya ushobora kuba umutunzi mu kwifuza ushobora mu byo kwinezereza mu by'ubu buzima ni abagabo bangahe n'abigeme bangahe n'abahungu bangahe bazoreka ukumenyekana kwabo ku bwami kazi bw'ubusambanyi cyanke umuriki kanaka afise igicurarangisho citwa banjo cyanke gitari asohoka kwinezereza mu ntambo za rock and roll cyanke intambo kanaka ashobora gutamba ni bangahe muri bo bazopfuga yuko ari abatunzi mu buryo bwo kumenyekana hama bange mu gihe bicaye mu makoraniro no kubona ukuboko kw'Imana kugendagenda no kwamamaza ijambo ryayo ni bangahe bazobikora ahitamwe idini ryiwe rishobora kumubeshaho Yesu yari umushikuzi kuri iri dini rero ategerezwa guhitamo hagati y'ibyo Yesu yavuze cyane ategerezwa guhitamo kuberiki atagiye kumuherezi wiwe hanyuma ngo apfuka ati no koriki kugira ngo ndakwe ubugingo butashira yaratsi yuko umuherezi atakintu abiziko nico gituma yaje kwa Yesu hanyuma avuga ati no koriki Yesu yavuze ati itondera ivyagezwe aca mushusubiriza mu ndumane Yesu yavuze ati narabikoze yavuze ati itondera ivyagezwe kandi ntiyari bwaronke ubugingo butashira kandi yaratsi yuko atabwo yarafise ushobora kurondera ibyagezwe byose kandi ukabutararo nk'ubugingo budashira hanyuma Yesu yavuze ati rero nimba ushaka gukora ibyiza gendu ugurisha ibyo ufise byose hanyuma ubihabo rucuzu nkurikire ariko ibyo byari bimurengeye murabona turabona ko yitegereje abona uwo yarari ariko hamwe n'ibyo yaranse kumwatu vyakira kandi yasubiye kubonekera mu kuzimu yitegereje hejuru abona Lazaro mu gikiriza cha Aburahamu Pilato yitegereje igihe kimwe igihe bamuzanye ntiyari bwigera mubona amaboko yiwe yaraboshe amasa ashungurukira mu mugongo wiwe igitsibo camahwa mu mutwe wiwe Pilato yitegereje hanyuma remezwa kubera ifarasi yaje mwibarabara yiruka kandi uwiyitwara cha simbira hasi hanyuma yiruka avuga ati ehe umugore wawe yarungi tiketi hanyuma yararirabye kandi yavuze ati Pilato mugabo wanje nkunda ntiyagira ucukorera uwo muntu kuko naraye ndose mbona mbabazwa byinshi kubwiwe yarashinze agashitsa mapi yiwarakomana hama yavuze ati nambura umwana w'Imana nambura umwana w'Imana kubera ikutavugira kumugaragaro mbega urumwami wa Isirayeli yavuze ati uraripfutse yavuze ati tubyize ukuri yavuze ati navukiye ibi kandi Pilato yaratangaye ya Bose umwe wese yasaba semerera ku birenge byiwe yavuze ati mfise ububasha bwo kukwica kandi ndafise ububasha bwo kukurekura yavuze ati nta bubasha na mbufise kiretse ubuhawe na data mugenzi yaremejwe yuko yararengeye kuba umuntu yaremejwe by'ukuri yuko yararengeye kuba umuntu mu by'ukuri niko yarari ariko abiki politike ziwe no kumenyekana kwiwe byari bihambaye murabo yamushize hasi ukumenyekana kwiwe kwari guhambaye politike ikibanza ciwe mu buzima byari bihambaye ku buryo atashobora kwemera uyo mushikuzi sinzi namba hari ba Pilato bangahe baja kubumviriza uyu munsi ku buryo ibibanza byanyu mu madini kanaka biza kuba bihambaye ku buryo mudashobora kwemera umwami Yesu ukura hagaze mu kibanza arimo uno munsi wa musoda wo mu Roma ku musaraba yitegereje Yesu isi ze guhinda gashitsi kubwo umubabaro ikiranyiganyiga kugezaho ibitambara byasataguritse bipfa ku mwisozi kwizuba rica rirazimangana hagati ku munsi haca haba umwiza w'intimba timba inyenyeri ntizasohotse ngo zitange umuco wazo kandi si yarasataguritse n'ibitandarana nyamugigima kandi mirabyo yabaye nyinshi mu birere icitaburamwo kubiri igihuzu c'uruhesengero c'urusengero hereje hejuru gashitsa hasi akanda abantu biruka baboroga ntibamenye ico icari cabaye hamu wo musoda w'umuroma yafashe kumutera imisumari hariya yacumisa inkota mu mutima wiwe hanyuma yaciye yitegereza ariko hari harengeranye yari itegereje kandi arinzera ariko nta mwanya wari ukihari kuri we ngo yizere ibyo yakoze byashize ikidodo kurimbuka kwiwe yacumisa icumu mu mutima w'umucunguzi hari harengeye sinzi namba abaroma bangahe bakoze ikintu nk'ico nyene kandi bazokora ikintu nk'ico urashobora kwitegereza uno munsi kanaka ariko hashobora kuzoba harengeranye benshi uno munsi bazoza kuri uno munsi hanyuma bamere uko nyene barabimenye mwene data wudu ngahe jo hahise ngira mvuga ibi gusa kubera ibi muri ubu butumwa hahepfo mwishira hamwe slide umukatolika w'umuroma yari yicaye aho yagiye kuzana beton yo kubaka urusengero ngaha kandi igihe yakora uko yamubwiye ico yayironderera hanyuma uwo mukatolika wo mu Roma yavuze ati mbega ni mwene data Branham ego yavuze ati ndaza kuvuga ijambo rimwasenze Imana irishura murabona nibaza rero ko tuzi yuko ibyo tubona ikigaragaza yuko byukura ubutumwa si jewe umuntu wari we wese aserukira Kristo ni ijambo tuvuga si umuntu nibiki ngerageza kuvuga nibiki yuko barabona neza kugaragazwa kw'ijambo kurya kwa Pilato kandi nabandi bose babikoze uko uhurya musoda w'umuroma ariko mbega ugiye kurindira igihe kirengane kugira ugira ikintu ubikoze ko yashobora gukoresha icumu mu yindi nzira imyango izokugarwa nk'uko yugawe mu gihe cya Nowa kandi rero hazoba harengeranye ushobora kuzobyuka mu gitondo kanaka hama uvuga uti nshaka kupfa muri uwo mwanda nturindire cyane byobaye byiza witegereze hanyuma ubeho ubu nyene biteri yitegereje kure akiri mu idini rya Katolika yabonye iki inkingi y'umuriro yabonye ishengero ryigenga Wesley yitegereje hakurya kiri mu idini ry'aba Anglikani yabonye ibyo nyene Pentecote yitegereje hakurya iri mu madini yose hanyuma yahindutse iki abantu bahambaye b'inkomezi nibiki umwumwe wese muri bo yakoze igihe abatanguje Luther na Wesley n'abandi kandi gihe bitegereje no kubona ibyo babonye no gutangura gusohoka abana babo baje mu nyuma yabo basubije inyuma iyo bavuye hanze y'amadini baca basubiza uwo mugwi w'abantu hari inyuma nyene muri wa mucafu nyene basohotsemwo witegereje iki abatanguje bitegereje neza ariko abantu babakurikiye bitegereje iyo abatanguje bavuye baca bakora ibyo niye n'abatanguje batemeranya nabyo uwasizwe ni mana murazi ntegerezwa kwihuta kubera ndafise umurongo w'amasengesho girube kandi ndazi benshi muri mwebwe bategerezwa kugira ingendo umunsi umwe naritegereje nabonye ijambo ryambaye umubiri nabonye Alpha na Omega sinigeze mbona batatu bane cange batanu nabonye umwe namubonye nk'umucunguzi wanje naramubonye ijambo naramubonye umuco naramubonye imana nyene inkomezi nabonye imana muriwe nabonye inkingi y'umuriro nabonye muriwe neza na neza uko bibiri ivuga ko yari nabonye yuko yari Alpha na Omega yuko yari ya nkingi y'umuriro uko yari arejo niko ari nuno munsi n'ibihe bidashira kandi niko azokwama nabonye inkingi y'umuriro yabwiye Yohana iti ukubaho kwiwe kutazoshira nk'uko yavutse muri Yohana ati kandi ukubaho kwiwe kutananirwa nikuzo kwigera kukuvako mwene dati cyumviro canje muri uno mugoroba kiririmba riririmba iyi ndirimbo itegereze kandi mwene dati ubeho itegereze Yesu rero hanyuma ubeho kuko bivugwa biti mu ijambo ryiwe haleluya nico kimwe nico kintu cyonyene witegereze ukabaho itegereze ubone iki mbega ubona kubohorwa mbega mbega ubona ico we yari itegereze ucishije mu ijambo hanyuma ubone icari hanyuma witegereze ducishije muri iryo jambo nyene hanyuma ubone yuko ari uyu munsi ariko yamye kuva kera we n'ikigereranyo nyacyo cya ya nzoka y'umuringa mu bugaragwa kubwa ya mpamvu nyene icyaha n'indwara Yuda yari itegereje umunsi umwe hanyuma amaze kwitegereza amaze kumwitegereza neza we amaze yitegereza gusa ubutunzi imbere y'ibyo umufuko w'amafaranga bari bafise ariko umunsi umwe igihe yitegereza kandi akabona Yesu murazi icyo yabonye yabonye yuko yari yatsinzwe n'urubanza yabonye yuko atarabereye kubaho hanyuma cari yahura igitondo kimwe mu bitondo bihambaye muri kahise kibihe mu guheza ndiko ndavuga ibi hariho ikintu kiriko kiraba muri Yerusalemu kandi rimwe na rimwe umugwi w'abasoda bamanutse mu ibohero bashobora kumva ukujegera kw'iminyororo kumva urwamo z'ugukwegwa kwicumu mu ibarabara n'indagarutse hiyo baraba ariteguriye gupfa n'igisuma ntabereye n'umwambuzi n'umwicanyi agiye gupfa giturumbuka yavuze ati yemwe ibyanje birarangiye ndaca kwicwa muri iki gitondo giturumbuka umusiri umurinzi w'ibohero yuguruye urugati sohoka Baraba yasohotse hanze avuga ati rero niyumvira yuko ibyanje biheze yavuze ati Baraba uri the game by'ukuri nibiki ndiki ndi neza na neza uri the game niko navuze yavuze ati nshobora gute kwi the game yavuze ati rero ingo ngaha Baraba itegereze hariya hejuru urabona uriya muntu ariko arapfira hariya hejuru yafashwe iki yafashe ikibanza cawe ndibazi yo ku iyo kuba twese iyo tuba twese muri iri joro twoshoboye kwitegereza no kubona icyo Baraba yabonye umuntu kanaka afata ikibanza cacu yacumitiwe ibyacu bicumuro yajanjaguriwe ibyacu bigabitanyo igihano kituronsa amahoro chabaye kuri we kandi mishishagu yiwe niyidukiza warakizi ndwara ndibaza ko hamwe twebwe abaciriwe kwiteka abategerezwa kuba barwaye twoshobora kubona ugucungurwa kwacu muri we wewe yategerezwa kujikuzimu ubone muri we ukwitegembya kwawe uburenganzira bwawe bwo kuja mwijuru mbega murashobora kubona ivyo barabayabonye urya munsi yavuze ati hasigaye igihe gitabisi ntibabe bakimbona ariko mwe umuzombora yo shengero hanyuma nimba yavuze ati muzombona ni cemezo yuko mushobora kwitegereza umugira kandi ati muzombona kuko nzobana namwe no muri mwebwe kugeza ku mpera y'isi ryari umubona gute kwijambo we ni jambi tegereza ijambo hanyuma ubone isezera n'icarico kuko uko yamye jo niko ari uno munsi kandi niko azokwama kugeza ibihe bidashira what uko yari gihe yagendagenda Galilaya ni wawundi nyene muri Richard Jeffersonville ni wawundi muri Branham Tabernacle witegeretse nkuboniki uwatanguje umuntu w'umunyedini ntuzokwigera ubona ivyo muri Yesu mbega witegeretsa nguraba umuhereza hambaye kanaka ntuzokwigera ubibona muri Yesu ya Yesu amubona gute biciye mu ijambo ry'Imana rigaragazwa kuko yari ijambo ry'Imana ryagaragajwe uko yari ari kirya gihe niko ari muri rino joro kandi niko azokwama ibihe bidashira reka tunamikimijwe yatu mu kanya gatongira ndabicishije ngaha ndabishishe buku mwami Yesu nisengesho ryanje reka nitegereze kure y'imi nyitwarira iko y'ubuzima mwami ndazi yuko turabantu basanzwe gusa badafise ubumenyi nta byinshi dufise mu bintu by'isi ariko turagukunda mwami rero ndiko mvugana aba bantu ntibotegerejwe kwicara ahantu nka kandi bagumana no gufatana n'ahantu hose mu migwi y'abantu no kwicara bavinduya mu bushuhe canke mbakanya mu mbeho kandi bagahagarara mabaze bakazana abana babo barwaye kandi baremerewe baze baza kubavuye impande zose nimba baza ngaha kuraba ikindi kintu katari wewe abo bantu mwami ntiboshoboye na gato kutsa kuraba umuntu hari abantu benshi buzuye mu mabarabara bose bameze kimwe ariko baje kuraba wa muntu w'Imana Yesu w'i Nazareti mu mubiri ari we mana rero data watubwiye yuko mu mwanya mutisi ntizobikimbona ntibirabi byo bitegereza batso kwigera babibona ariko wavuze uti mwebwe muzombona uwizera ukuruti kuko nzobana namwe no muri mwebwe gushyeta ku muhero w'isi waradusezeraniye yuko hamwe two kwitegereje twobonye kandi ndasenga muri rino joro y'ukuza gushita cyacanditswe kuri twebwe muri rino joro ubugira kandi kugira tubashe kwitegereza no kubona Yesu yimenyekanisha kuri twebwe nkuko yamye abikora mu gushitsa ijambo ryiwe uhereye kiriya gihe mwami kandi navuze ijambo imbere y'ibi kandi mu by'ukuri navuze ibi bintu bipfuye ku mutima kandi warambwiye kubyerekeye kwa gukwegwa kandi ubu uko ariko kose cabone choboneka ko ari kinziga bwenge nimba twoshoboye gusa gufata cyane agatima nama kacu hariya ibwina no kubona yuko ibyo bintu bitoshoboye kuvugishwa ko neza na neza nk'uko biri kiretse bipfuye ku mutima twoshoboye gute kubona ico kintu cambere gikoreka ica kabiri kigiye gute gukoreka ica gatatu kicoge kigiye gukoreka twoshoboye gute guhagarara ngaha amezi menshi mbere yuko biba hanyuma tuvuga ibyoshoboye kubera Tucson kandi byotegerejwe kugurura ibimatanishijwe ishasharandwi no guhera heza amabanga no guhishura ibintu by'Imana bihishijwe byahishijwe guhera ku itanguriro ry'ibihe kandi kubibona byose byemezwa bishingirwa inta bikemezwa n'ubushakashatsi bw'abanyabwenge mwami urubuhungiro n'inkomezi zacu ni wewe gusa dufise kandi ndagushimiye kubw'ubwami kubona ndi umwe mu bagize ubutunzi bwawe buhambaye ndagukengurukiye kubona ndi igice cy'umubiri wawe hamwe n'abandi benshi ngaha ari bice by'uwo mubiri benshi ni iyo ku isi yose mu mashengero atandukanye barabanywanyi b'uwo mubiri utaboneka wa Kristo igihe cyose twitegereje tubonawe turamubona igihe inyoni ziba ziriko ziraririra turamubona igihe izuba riserutse cyane rirenze turamwumva mu ndirimbo turamubona mu bantu biwe turamubona mu ijambo ryiwe rigaragazwa Yonga muri mana yacu buri gihe tuzoguhamagara we buri data umunyembabazi tubabarira makosa yacu mwami turi mu gihe cyiherezo ndabona ko imiryango izokugagwa vuba imiryango yibakwe kandi mu gihe hakiri ku murango kandi nkaba ngishobora kwinjira muri ibi bibanza bimwe mwami mfasha ngende ndiko ndasaza mpa inkomezi mpa kwiyubura mu busore bwanje mwami mfasha kugira nshobore gukora ikintu kanaka hariya hanze ubu mu gihe ndiko ndarindira iki gihe gihambaye kigiye kuza nzobera ngaha mfasha mwami mu gihe ngiye gusohoka kugira mbashe gushobozwa mu nzira kanaka gufata urwo rubuto rwa nyuma rwasezeranye ruzogarukana umwami Yesu yo mana mfasha kandi nimba ndiko ndashiraho umushinga wundi muntu azohagararako nshobotsa mwami kugira bize bibe vuba maze ijambo rishobore gushitswa ibyifuzo by'imitima yacu nukubona ijambo ryawe rishika turagukunda turakwizera hagati y'abantu batizera bakekeranya urunganwe rwa rwabo dufise uno munsi mwami mana turakizera yuko ijambo ryawe ritazotsindwa turizera yuko icuru n'isi bizokurwaho ariko ntirizokwigera ritsindwa duhagaze dushikamye ku bw'ibyo rero data kuri uyu mugwi mutoyi warindiriye hari abarwaye benshi aha hantu kandi hari benshi batarakizwa abantu bakijijwe ariko bataruzuzwa mpemu yera mwami mana niwiyururukira aha hantu biciye mu ijambo ryawe ry'isezerano ku buryo abantu bazokwitegereza no kubona Yesu hanyuma ha bakunama no kumuhereza imitima yabo reka abarwayi bitegereze no kubona yuko bidashoboka kwe ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyo bikora ariko Imana gusa kubera ari isezerano ry'ijambo ryiwe ibyo twavuze uno munsi mu butumwa bwose reka twemezwe rero byose biri mu biganza byawe mwami kandi nanje ndi mu biganza byawe kandi ikoraniro riri mu biganza byawe kora uciye muri twebwe mwami kugira icyubahiro cyawe gihambaye yo uhoraho nshobotsa ibi kubw'icyubahiro cy'Imana amina ndazi ko hashushe kandi nshaka kugerageza gusengera abarwayi kandi nimba mushobora kumpa gusa nk'iminota 15-20 sinzi nimba batanze amakarata angahe ariko tugira dutangure gusengera abarwayi rero Billy yambwiye yuko yatanze byari biki umuntu ni byiza rero reka tutangure yavuze ko yatanze guhera kuri rimwe gushika ku ijana ni bangahe bafise amakarata yo gusengera abarwayi angaha ni mutuzi ibiganza amakarata yo gusengera abarwayi rero hari igitigiri kitari gito turaza kugerageza gushikira ikintu cyose dushoboye niba tubishoboye rero ntidushobora gushishura amabanga y'imitima kuri bose murazi rero turasenga gusa kandi umuntu wese ni bangahe ngaha bafise ikarata yo gusengera abagwaye ariko mukaba murwaye duzi ibiganza byanyu benshi rero murabe nibiki rero ndazi turashobora kuba twacerewe gato gato kubijanye n'urutonde rw'umwanya nk'iminota 15 ariko dushaka kuvugira ijambo rimwe hashobora kuba hari itandukaniro hagati aha ryo kumarira ibihe bidashira mu ijuru canke mu muriro murabona murabe mutekane munyuma murabe umuntu utumwe mwumviriza ijambo hanyuma murabe kwa kiri Kristo nyene rero ni miburiburi umuntu wese ngaharanzi kandi benshi muri mwebwe ngaha sindabazi kubera ntaronka umwanya ukwiye ngo ndabamenye kandi benshi muri mwebwe ngaha bava hanze y'igisagara ni bangahe ngaha bava hanze y'igisagara muduzi ibiganza byanyu murabona rero nibajije umuntu kanaka hariya mu gisagara hagati umunsi uraho navuze nti mbega uraja kuza yavuze ati nta mpamvu yatwebwe kuza yavuze ati hari benshi bava hanze y'igisagara baja hariya ntidushobora kwinjira murabona ariko ivyo ni vyiza tuzogerageza harabarondera ingene binjira ni muzu uko biri kose ni murabe neza baronsa amahirwe imbere yanjye yego rero ni mwibuke rero ni mwene so gusa ndazi nkakekeranya ko mutahuri ibyo ndi umuntu we ni Imana ariko Imana ishobora gusa gukora kandi ibihe byose yakoze kandi yakoze gusa biciye mu muntu rero nimwitegereze muri iri joro si kuri jewe canke ku muntu wari we wese ariko mwitegereze Yesu Kristo rero rino joro mwitegereze ibyanditswe ico byasezeranye ni bangahe muri mwebwe nshobora gusa gutanga ubwoko bwose bw'ibyanditswe ariko ni bangahe bagiye gusa kwizera abaheburayo 13:8 yuko Yesu Kristo ari wa wundi ejo n'ibihe bidasira shira ni bangahe bizera Yohana 14:12 ibikogwa nkora namwe muzobikora Amen. Murabona ni bangahe bizera yuko yasezeranye ko ibintu byose yakoze mu buryo bwo guhishura ibyiyumviro byo mu mitima byoshoboye kugaruka kandi mu minsi yanyu imbere yuko garuka nibyo twese turabizi ni byiza yo ni bangahe kandi amajana na majana ni byanditswe ariko turabizi ni bamwitegereze rero ni mwitegereze ngo mubone umukozi w'Imana ni mwitegereze ngo mubone umwungere mwitegereze ngo mubone Kristo Nimubone umuntu mubone Yesu mugiye mwitegereje nimubonewe nimba mushobora kubafasha babikoze ariko sinshoboye sinshobora kubafasha ndi mwene so gusa ariko we n'umwami wanyu Nimwitegereze hanyuma mwizere ni byiza rero reka dutangure ni karata y'amasengesho nomero rero dutangure ni nomero imwe nibangahe nomero imwe ninde afise ikarata y'amasengesho nimero imwe eshira ukuboko kwawe hejuru iri hehe ushaka kuvuga ariko Darivyo yo murantunga ni vyiza nomero imwe ingohano mutaso ni vyiza mushaka kubakisha muyihe nzira iyihe ni vyiza ngo ngaha hanye ni nimba nimba ushobora gutambuka nimba hari umuntu aza guhamagarwa yo bari mu ikimuga umwe muri twe bgaradufasha kukuduza nga nomero imwe nomero zibiri ninde afisi karata nomero zibiri shira ukuboko kwawe hejuru ihutuko mushoboye nomero zibiri arihe sindamubona hehe murantunga sinshobora ni byiza aho nyene mufasoni nomero zitatu urashobora guhagarara canke ikintu kinaka ivyo ni byiza nomero zitatu nomero zine ikarata yo gusengerwa abagwaye nomero zine urashobora kuduza ikiganza cawe hejuru irihe ntayo mbona ikarata yo gusengera abagwaye nomero zine uvuze ngo iki nomero zine Nomero zitanu ninde afise nomero zitanu urashobora kuduza ikiganza cawe sindamubona nomero zitanu nomero zitandatu ihute byiza nyarutsa nomero zitandatu ni byiza indwi uri nomero ndwi ni byiza ivyo ni byiza umunani umunani nyarutsa cane rero duze ningoga ni byiza umunani ivyo ni byiza mugenge icenda icenda ari hehe nomero icane ni byiza nomero icumi cumi
number 9 all right number 10
Ni vyiza 10 ni vyiza hanyere 10 10 na rimwe 10 na kabiri 10 na gatatu 10 na kane 10 na gatano kandi sinja guhagarara kenshi cyane kugira muronke murabona igituma dukora ibi ni karata gusida afise igiharuro kuri yo murabona kandi wewe utsa gusa bivanye niyo nomero ivyo bibagumiza ku murongo 10 na gatano ikarata yo gusengera abagwaye 10 na gatano ni vyiza 10 na gatandatu 10 n'indwi 18 19 20 20 na rimwe Mirongo ibiri na kabiri, mirongo ibiri na gatatu, mirongo ibiri na kane, mirongo ibiri na gatanu, bareke baze, bashike ku murongo rero, mirongo ibiri na gatanu kugeza uronse umurongo ukwiye. Rero nimuhagarare bijanye n'inumero zanyu, ibyo ni byiza. Ntimutsire rimwe mwese, nimuce muri iyo yindi nzira, nimba mubishoboye, nimba mwegeranye iyo nzira, hanyuma muze. Rero mirongo ibiri, twahamagaye zingahe, mirongo ibiri na zitanu.
Oh friends
ni vyiza reka turuhuke kuri 25 mu munota umwe gusa ni vyiza mvutse ubu namba udashaka guhagarara umwanya muremure ni mwabona baje aho rero muce muzanana nabo 25 26 27 ubu ni vyiza banze murindire rindira umurongo ushike hepfo gatoyi ntibiza kubasaba guhagarara cyane umwanya muremure rero reka tunamike imitwe yacu yo bagenzi niki none ubu turi hehe ubu turi kwiherezo tugezaho hari kintu tugitegerezwa gukoreka tuvuge ego canke oya imana itegerezwa kuba ari iyukuri canke atari iyukuri rero uno munsi nigishije ubutumwa bubiri ubukomeye ngerageza kubabwira icarico ndababwira yuko igihe kirangiye icarico ico yarari kandi rero turavye rino joro reka tumurabe
let's look at him now every
rero umuntu wese mwizina ry'umwami Yesu Muguma ho mwicaye rero ntimusubire gukoma ikintu mugume mwicaye mugacerere gushika muhamagawe mureka abana batoyi rero nivyashika nkavuga nti mwuname kimitwe yanyu muce mubigira buno nyene bakunzi kuko ibintu bibi biva nka kanseri n'indwara mu bantu bica bikaca bija mu bantu bose bizera kandi bazi yuko ivyari ivyanditswe muvuge muti amen dusanga muri bibiliya yuko impemu mbi zava muri umwe zikaja mu wundi mu gihe zari zirukanywe kandi zigerageza kuronka ikibanza kandi ni kangahe twabibonye mu gikorane abantu abantu baza mu gikorane bafisa amagara meza kandi bameze neza bakicara kandi bakanegura kandi umunsi umwe canke ibiri nyuma y'ibyo basanga ari impumyi by'ukuri canke buzuye kanseri bamugaye murabona kubera ko bari abatizera simba sindabajejwe kiretse gusa bizera benshi muri bo baragiye mu bigo by'abarwayi haraheze imyaka myinshi kandi haracariyo bamwe barahambwe kubwo kwishima kubwo kutizera ubu nta kibanza kihari ku kutizera ni kibanza cabizera mwizera Imana data wo mwijuru rero nigirwa igikorane ni rwawe cyane ari cyawe ibihe byose rero ndashobora kuvuga kubijanye n'ijambo ryawe ariko rero ubu ndashobora kuvuga ni wewe mwamuri kuravuga ubu bimenyekane yuko umukozi wawe yababwiye ukuri reka abantu ngaha birashoboka ko benshi bari ngaha barwaye kandi ntibanashobora kuba mu murongo w'amasengesho ariko uracari ngaha mwamuri ashobora gukiza hariya neza na neza nk'uko ushobora gukiza hariho hose ikijambo ryawe rimenyekana mu izina rya Yesu ndabisabye amen rero nimba mushoboye kunkurikira neza na neza akanya gato nshaka kuraba hepfo uyu mugoroba w'amasengesho sinizera ko nzi umuntu n'umwe mbega mwese muri uno murongo wo gusengerwa ko murazi yuko ntabazi mutuzi ibiganza byanyu nimba muhari barahari ni bangahe bazi yuko atakintu na kimwe ndabazi mutuzi ibiganza byanyu hiyo murabona ego ibice 95% by'abantu nga nta kintu ndabazi ko uko n'ukuri rero hariho umugore mutoyi nga sindigera ndamubona mu buzima bwanje sindamuzi by'ukuri rero arashobora kuba ngaha kubyindwara arashobora kuba ngaha birashoboka ko hariho ikintu yakoze arashobora kuba ari hano kubijanye no tundi birashoboka yuko ari ibibazo byo mu muryango birashoboka yuko ari ngaha kubwo wundi muntu sinzi ntacho ndabiziko ariko hariho ibiri neza na neza muri Uwera Yohani gice cha kane umugabo n'umugore bahuye ari ubwa mbere na mbere kandi atankeka ko uwo mugore yahuye na Yesu niwe yarakuze kumusumba kuko we yavuze yasa n'umuntu y'imyaka 50 canke irenga 50 kandi birashoboka yuko uwo mugore iriba yari kiri muto yari umukobwa muto kandi nga ubugira kandi rino joro abantu babiri bahuye umunyama umuyabaga n'umusaza batazinanye kandi rero ahagaze harya hari icatumye aba ngaho sinzi arashobora kuba ahagaze hariya nk'umuhemu arashobora kuba ahagaze harya mvuga ikintu kinaka mu gihe ataricyo kugira arabe gusa igica kiba nimba ari uko murabe igica kiba murabona murabona rero uyu mupaso ni sindamuzi sindigera ndamubona yadugije gusa ukuboko kwiwa kanya gato gaheze yuko atanze kandi nanje nadugije ukuboko kwanje yuko ntamuzi sindigera ndamubona vyiza rero nimbana nk'umugabo navuze ati mupaso nufisi yihe ngorane uri kurakora iki ngaha ukeneye iki kandi yashoboye kuvuga ati mushinga nta Hebranam ndindi ndi ngaha kuko ndarwaye kanseri ndarwaye igituntu ndafise ububabare cyane amahera yamperanye wewe umugabo wanje yarantaye canke sindarahongogwa kandi umuhungu dukundana yakoze ivyo yaca abimbwira rero nashobora kuvuga nti ni byiza nzogusengera ndakurambike ko ibiganza byanje mvuge nti mwami Imana muhuye umugore ibyo akeneye amen Yesu bikore mureke wagende rero ndibaza nimba yizera ibyo yokira n'ukuri icyo ni igikorwa cy'imyaka myinshi cyane ariko hasezeranywe mu gihe cya nyuma uko nkuko wa marayika Imana yari mu mubiri w'umuntu yaje imbere yuko Sodomisha kandi yicaye ahaye umugongo wiwe ihemaho Sara yari kandi yabwiye Aburahamu icyo yari ko ari yumvira mu ihema Imana mu mubiri w'umuntu yambaye impuzu z'umuntu kandi iyo niyo nzira yonyine Imana ishobora kubikoramwo uno munsi gihe yinjiye mu mubiri wawe murabona kwerekana yuko Imana izokwigaragaza mu mubiri w'umuntu Yesu yavuze ati nkuko byari mu minsi ya Sodoma muniko bizoba mu gihe cy'ukuza k'umwana w'umuntu turafise intumwa Billy Graham kandi n'abarya hariya hepfo muri Sodomu ariko ishengero ryatoranijwe ryaronze ubutumwa n'intumwa rero namba uyu mupfaso ni muto namba mpemuyera ntuvuge yuko azobikora ariko hamwe yoza akambwira igitumye uhagaze ngaha canke icukeneye canke ikintu wakoze canke ikindi kintu ugomba gukora erega ngo menya ko cyavuye ku isoko kana kidasanzwe kuko duhagaze ngaha murabona ibyo byo bari byo sibyo rero wo menya yuko byo tegerejwe kuza bivuye mu nkomezi zidasanzwe kandi nimba bibiri yivuga yuko Yesu yakoze ico kintu nyene kandi yarasezeranye gusubira kugikora mu minsi ya nyuma niyo ngo camwizera yuko yariwe nibangahe bo kwizera ico kintu nyene niho muca mubona Yesu murabona rero muravuga muti mbega niwe jambo bibiri yivuga yuko ariwe jambo kandi bibiri yivuga yuko ijambo rimenye ibyiyumviro byo mu mutima mbega nukuri rero rizoca ribi jambo rivuzwe n'iminwa y'umuntu ritahura ibyiyumviro rero sinshobora nta buryo mfise bwo kubikora murabona kuko sindamuzi ariko we aramuzi kandi niwe jambo kandi niwe ashobora gufata impemu zacu zibiri nka wa mugore kwiriba hamwe nawe kandi kubishira hamwe hanyuma heze anyereka igituma ari ngaha icyo yakoze cyangwa icyo akeneye cyangwa ikintu kanaka rero nshobora kubivuga hanyuma nkavuga hanyuma rero nahiwe rero muvuga muti mwene data Branham mbega urashobora kumukiza oya oya sinshobora kubikora yaramaze kubikora kubwe imishisha guyiwe twarakize ariko nudu nuku duza ukwizera kwiwe kumureka menye yuko namba azi icariki kandi ico akeneye arazi ukuntu abitanga kandi cazoba mu nyuma mbega nukuri rero umwe wese arizera ibyo rero mube mugacerere cyane namwe mwabantu hiyo hanze mudafisu udukarata two gusengerwa ku musenge rero mwibuke Yesu umunsi umwe yaraciye mu mugu kandi umugore umwe yakoze ku mpuzu yiwe kandi yarahindukiye avuga ati ninde yankoze ko kandi yararavye hose mu bantu gushika amubonye kandi yaciye amubwira yuko yarafise ikibazo cy'amaraso kandi amaraso yiwe yaciye hagarara ubwo nyene murabona rero bibiliya yavuze yuko ari umuherezi mukuru ashobora gukogwa ko n'ubumuga bwacu mbega nukuri ndiko ndaraba mwene data we ingahe yicaye hafi y'umugore wiwe nta minsi myinshi irahera aho uwo mugabo yari ahagaze ngaha mu gihe nariko ndavuga ubutumwa nk'uko Pawulo yariko aravuga ubutumwa mu ijoro ryose kandi uyu mugabo yaciye arwa giturumbuka ca apfira imbere y'ishengero kandi mpemu yera yaramusubije ubuzima niwicabona murabona yuko Yesu Kristo ni wa wundi cyo ubuno mu bihe bidashira nibangahe batarigera babona mwene data we bashaka kumubona muduzi ibiganza byanya batarigera bamubona mwene data we urashobora guhaguruka nguyo aho yicaye ubu uwo mugabo yaguya carapfa nguyu mugore wiwe umuforoma kazi azwi ahagaze ngaha ntiyahema yari yagiye amaso yiwe yari yahenye yari yirabuye mu maso hiwe indwara y'umutima umuganga yamubwiye yuko yari afise indwara y'umutima imbere y'ibyo narabibonye nu mu guhishurirwa nta mwanya mwinshi wari uhaciye kandi namubwiye yuko yari afise indwara y'umutima kandi rero byose icyarimwe umutima wiwe waciye uhagarara acaragwa hasi kandi yari ngaho aryamye hasi yacikanye zari inshuro zitandatu cyangwa umunani mbonye umwami Yesu azura bapfuye naramubonye abikora kandi ashobora kubikora kuri uyu mugoroba rero mfashe mpiri impemu yose hano munsi y'ububasha bwanje kubw'icyubahiro cy'umwami mu izina rya Yesu Kristo mwubahe cyane mwiteye mutekereje nshaka mvugane nawe mupfasoni maze umwanya ndiko mvuga ubutumwa urabona kugira mfate impemu yawe nibyo ndiko ndagira urabona hariho ikintu kanaka muri wewe ubuzima cyanke ntiwaba uhagaze ngaha wari kuba uri kintu wapfuye kandi nta buzima wari kuba ufise muri wewe ariko kuba hari ubuzima muri wewe mu mubiri nibwo bukuganza urabona kandi rero ibyiyumviro byawe nibyo wiyumvira amajambo uvuga n'ibintu byose nibyo bikubesheje urabona ibyo nibyo uri n'amajambo yawe ibyiyumviro byawe nico ari cyo cyose uri rero turi ngaha twizera rero mpemu yera nk'uko Yesu yabwiye wa mugore ati nzanira amazi kandi amaze kuyazana yavuze ati mbere wewe ntiwategerezwa kuyansaba ndi umusamariyakazi uri umuyuda nta migenderanire dufitaniye na gato gatoya kuvugana rero ariko kuko twese turi abanyamahanga kandi twese turahagaze ngaha tubizera imana rero nimba mpemu yeraje kuri jewe biciye mungabire kandi agaca kubwira ibyo ari byo yuko uzi namba ari byo canka atari byo kuko warabaye muri ubwo buzima rero rero urafisi ingabire kuvyizera kandi namba uvyizera kandi uzoca azoca bikubwira niho byose bica birangira kandi byo birakunda kuri umwe wese ngaha rero umuntu wese abe mu gacerere kandi uyu mupfaso nafise ingorane mu muhogo wiwe n'ikibazo cyo mu muhogo namba ari byo tuzi ikiganza cawe rero sinigeze ndamubona mu buzima bwanje n'ukuri nico gituma ari ngaha ni kugira ngo nsengere umuhogo wiwe rero ubu nyene nkuko nabivuze canke imbere yuko yari yaciye amenya yuko hari ikintu hafi yiwe ikintu kanaka kije hafi yiwe ubu nyene murashobora kubona ibisho bisho kuri we yiyumva neza cyane nkuko bidasanzwe uwo muco mubona ku ifoto George uri hehe wa muco wari mu ifoto uri hejuru y'uyu mugore ubu nyene muramumura murabona n'urundi rwego ni uwizera suwigira uwizera n'uwizera rero kuberako uri uwizera uranyizera kuba ndi umukozi wiwe kandi umuhanuzi bitegerezwa kubuko kugira ubimenye
Ego
mushinga mbega urizera yuko yo kubwira ibindi bintu biri mu mutima wawe ni byiza ngiki kindi kintu kiri ku mutima wawe n'umuntu uriko urasengera umwana mbega urizera ko ashobora kumbwira ikitagenda neza kuri we arafise umugera mbega nibyo mbega urizera yuko imana ishobora kumbwira uri we uri umupfasoni wa Kel Georgia urataha wakize Yesu Kristo yagukijije wewe n'uwo mwana wawe ntutinye vyaheze imana iguhezagire mushikanje Naramutse rero nguyu wundi mugore sindamuzi sindigera ndamubona n'umugore gusa ahagaze ngaho rero rabamaze umwanya ndiko ndavuga ubutumwa hamwe kuva ku isaha zibiri kandi ubu ni isaha zine maze amasaha abiri ngaha uku kumenya amabanga kwatumye mbura inkomezi gusumba ayo masaha abiri maze ndiko ndavuga ubutumwa murabona muravuga muti uvuze yuko ari uko yo ego wa mugore yakoze ku mpere mpuzu yiwe yavuze ati numva inkomezi zimvuyemo inkomezi mbega nibyo nuko biri rero hari umugore ari ngaha ntarigera ambona bibi yagiye hariya namba mwabibonye yaciye ahagurutsa uyu muhungu turi kumwe George n'umuhungu w'umubatiste nshaka abone yuko ibyo turiko turavuga yuko ari imana se wiwe ni umuryango w'abantu beza bari muri Mexique umumisiyoneri umuntu mwiza kandi se wiwe nawe ararwaye ndamurindiri yaze George rero urabe neza rero uyu mupfaso ni sindamuzi sindigera ndamubona nibaza yuko twese tutazinanye ntituzinanye ariko rero mpemu yera uburyohe bwa Yesu kuba muri ngaha twese turiko turabishingira intahe rero namba umwamaza kumishurira ikintu kanaka kuri wewe rero yaba no gukiza no gukira ariko sinshobora gukora ivyo yahejeje gukora ikintu kimwe gusa iyaba yarahagaze ngaha muri rino joro yambaye rino koti yambaye rero ubu ntiyoshoboye gukukiza kuko yaramaze kugukiza kubw'imishisha guyiwe twarakijijwe murabona ariko ikintu kimwe gusa yakoze kwivuga aciye mu ijambo ryiwe yasezeranye no kukwereka yuko niwe wahundeje nyene jo nibihe bidasira kandi yarasezeranye kubikora kandi rero namba ya nkoresha ngo ndakubwira igituma uri ngaha mbega urakoresha uko kwizera ufise muri wewe wizere yuko waronse icyo ufise icyatumye uri ngaha ni byiza umwami abiguwe ndabona uwo mupfaso nafise ikibazo igipimo cyerekanye yuko afise umushishito utobotse nibyo nukuri egome umushishitsu utobotse mbega urizera yuko imana ishobora gukiza uko gutoboka mushinga ntahe ndizera yuko byose ndizera wewe byose imana iguhezagire rero wewe nturi uwo ngaha akwabaye kwitanga cyane gushika ngaha kwari ukwitanga egome uva itenesi nivyo mupfasoni hart subira inyuma ntukekeranye urakira nimba ushobora kwizera namahoro mwigeme ntituzinanye uko nukuri sinari bwigere ndamubona mu buzima bwanje nkuko mubizi nshobora ahantu kanaka mu gikorane kandi ushobora kuba warambonye ariko sindakuzi Imana irakuzi uranyizera ko ndi umukozi wayo kandi ijambo nigishije kwari ukuri rero naho ndi umushitsi kuri wewe kandi ijambo nigishije wararyizeye ikintu kimwe gusa ni bamwe muri bo baguhaye ikarata yo gusengerwa ko umwe mu bacejwe umutekano w'ishengero cyangwa umuhungu wanjye Change umuntu kanaka yaguhaye ikarata yo gusengera abagwaye inomero yawe yari kandi uri ngaha ibyo ni byo nzi gusa ari kuri ngaha urwaye indwara y'imitsi irakumereye nabi uri kumwe n'umuntu urafise umuntu uriko uri kurasengera ni n'umugabo wawe kandi afise ingorane yo muri mpemu adashobora kwitunganiriza hanyuma ufise n'umwana arwaye ntituruka ngaha ariko uturuka mu buraruko uturuka muri Canada muri Alberta uko nukuri uranyizeye nk'umuhanuzi w'Imana kandi ukizera ko ibyo nakubwiye ari ukuri genda muhira uraza kwakira ibyo wasabye ego izere Imana iguhezagire mupfasoni ntunzi sindakuzi sindakuzi ariko Imana irakuzi urizera ko ndi umukozi wayo mushiki n'umutima wawe wose sindakuzi ntacu nkuziko iyaba noshobora kugukiza nobikoza ariko si sinshoboye sinkizi ndwara ndi umuntu gusa ariko we ni Imana ndatsazaniwe gato yigwasa kubera hariho umukenyezi ashaje ahagaze hagati yawe nanje n'umuntu ari kuri kurasengera ego ni nyoko kandi arwaye indwara y'umuringi w'amaraso kandi arwaye indwara y'amafyigo
You believe that?
Uravyizera?
Nyoko ntari hano ariko
igihe uja kugenda iwe fata ko gatambara gakikuje izosi ryawe hanyuma uje kugashira kuri nyoko kandi ntukekeranye hanyuma uwo murindi w'amaraso uzohera kandi indwara yiwe izogenda genda izera ubu uri izera ubu n'umutima wawe wose ubu itegereze ndavye mu ikoraniro kandi risa nkaho ritanguye gusa niki yiciriwe nk'uko hariya ibi bintu nkora namwe muzobikora yakoze byinshi birushirije ngaha muri iri joro kurusha we by'ubwo bwoko gusumba uko yakoze mu gihe cyose yamaze muri ubu buzima uko n'ukuri rero uyu n'umufaso n'umwe ngaha umugore akiri muto sindamuzi ni mushasha kuri jewe ariko urizeye ko ndi umukozi wiwe ubu akanya gato gusa umugabo umwe aje imbere yanje umuntu umwe mwikoraniro ubu akanya gato gusa umuntu umwe mwikoraniro uvuye ngaho bunyene urya muco uvuye ngaho kandi hariho umuntu yarahagaze ku ruhande rwawo n'ahantu kanaka mwikoraniro rero ntimurigire ikibazo gusa nimugire umwete reka dusubire inyuma hanyuma turabe uwo mugore ubu nimba umwami Imana ni gata ndatu changhindwi changhi kindi nkico yaciye mu murongo mukuru bantu rimpemo hanyuma niba umwami Yesu yo nyihishurira kuri uyu mugore icari cyo cyose kitagenda neza kuri we byotuma mwebwe musigaye nizera n'umutima wanyu wose mwoshobora kwemera Kristo mufatiye kuri ibyo bintu murabona incuro imwe yotegerejwe kuvyemeza incuro zitatu n'ugushitswa kandi bini incuro ibihumbi n'ibihumbi atancuro nimwe itari yukuri nturi ngaha kubgawe uri ngaha kubwo mugabo kandi ndamubona yicaye yunamitse umutwe ariko aranywa itabi kandi ariko arasenga kugira iryo tabi ari hebe ibyo ni reka umwami Imana yishura umutwaro wawe mushikanje gendizere n'umutima wawe wose kandi iyo ngeso mbi y'umurwanizi ibe ku mugabo wawe mwitsi na ry'umwami Yesu ingorane yawe iri mu mugongo wawe urizera ku Imana ishobora kuyikiza uravyizeye ndabyi ni byiza genda uvuguti urakoze mwami ndatse uyu mugore ndibaza ko ari umukobwa w'umupfasoni nese sibyo Niba jije ko byari byo Imani guheza giringora niyo umugongi kupfe kubu kandi urashobora kugenda hanyuma ube amahoro. Urizera Imana ishobora gukiza iyo ndwara y'ingorane yamara hanyuma ikakugira neza. Genda umubwire ko wamwize yizere gusa n'umutima wawe wose n'amahoro gamushinga ntahe. Urizera ko Imana ishobora kugukiza indwara y'umushishito hanyuma ukaba muzima. Ni byiza rero genda uvuge uti urakoze mwami ngingiye gukira ubu hanyuma uraja gukira iyindi ndwara y'ingorane y'amagufa ye n'imyaka nayo. Urizera ko Imana ija kugukiza mu gihe ngurambitse ku ibiganza.
Diabetic condition, you believe it, God can heal you, make you well? Go believe
him.
In the name of
ko Imana ishobora kubigukiza. Ni byiza agenda mu izina ry'umwami Yesu agukize. Namahoro gamusore ikibazo cha asi murizera ko Imana ishobora kugukiza asima. Genda ubyizere azobikora. Ni byiza indwara y'igisukari urizera ko Imana ishobora gukiza amaraso yawe kandi ikakugira muzima. Genda umwizere kandi nawe azobikora uravyizera n'umutima wawe wose. Guti yomba ntavuze ikintu na kimwe kuri wewe nka kurambika kw'ikiganza gusa. Urizera ko mwemu yera ari ngaha kugira ngo agukize. Iyo niyo nzira yo kubikora. Ingo hano mu izina rya Yesu Kristo agende kandi akire. Amina. Ingo mupfasoni nimba ntavuze ikintu na kimwe kuri wewe urizera ku Imana yo gukiza inda y'abagore. Oya mbabarira yamaze kubivuga. Bandanya Imana iguheza gire. Genda wizeye hanyuma ukire. Urizera mugenzi n'umutima wawe wose Imana ikiza indwara n'umutima. Sibyo kiza uyu muntu sinkekeranya arabikora. We n'Imana uravyizeye uravyizeye n'umutima wawe wose. Izera Imana. Umuntu umwe yakoze ikintu ngaha haraciye akanya gato. Nashaka kumenya ibyo ari byo. Yari amaraso umuntu yagize nk'isanganya cyangwa ikintu cyabaye yari kwa abirirana hari ahantu hanaka umuntu yari ahagaze ngaha. Ubu rero dusengego nibyo n'umuntu yica igituma ni jet te parner ndatse uwo muhungu uriko uravirirana imbere jete parner. Urizera ko Imana ija kugukiza. Ni byiza bijya guhagarara rero jete izere n'umutima wawe wose. Umufaso ni mutoya yicaye ngaha araba hariya yicaye iruhande ya mwene data Grimsley. Hariho umuco iruhande yiwe. Wewe wagahuzu kera Mary sindakuza ariko iryo niryo zina ryawe. Ubabajwe n'ikibazo cyo muri mwemu.
I don't know you but that's your name. You're bothered with the spiritual trouble and all.
Kandi by'ukuri urababaye.
Byibagire
byose bigiye kugenda neza. Izere n'umutima wawe wose. Izere Imana nimba ushobora kwizera gusa. Uyu mupfasoni mutoye yicaye harya ku murongo inyuma ku ruhande rw'inyuma hariya aturuka imishiga arwaye indwara y'abagore. Urizera ko Imana ija kugukiza neza. Urashobora kwishura kuvyona wasavye hanyuma uravyizeye. Amina. Duzi ikiganza cawe uvuga uti ndavyemeye. Ni vyiza urashobora kugenda muhira hanyuma ube muzima. Sinzi uwo mupfaso nari ku Imana iramuzi. Weho gute kuri aka gatanda uri wewe mugabo wenyene amugaye canke umugabo ari ku gatanda. Ndi mushasha kuri wewe sindakuzi. Imana irakuzi ariko ubu ndavuze utwikirijwe n'igitutu cy'urupfu. Urwaye kanseri wavuye kure uvuye ikisenikate ngaha izina ryawe ni mushinga ntahe hawaka. Itere n'umutima wawe wose nimba wiguma hari urapfa. Akira Yesu Kristo hanyuma urakira uramwizeye. Rero haguruka muri aka gatanda k'indembe hanyuma wizere Yesu Kristo. ndi bangahe ni bangahe ngaha bamwizeye kuri uyu mwanya murizeye n'umutima wanyu wose rero reka umwe wese muri mwebwe ahagarara ubu nyene muhagarare ubu mu buryo bwanyu bwita ukuntu musenga eshira ibiganza byanyu ku muntu abegereye mushiki wacu blow nari hehe yari yicaye ngaha ababajwe n'ico ubuheruka ya telefone kandi ntiyashoboye kuduza ibiganza byiwe hanyuma nabonye ko hariho ibitagenda neza mu maraso yiwe igihe nahura nawe ubuheruka yari afise indwara y'igisukari ari hehe yari hano hamwe n'umukenyezi doce mu kanya gaheze nibyo mushiki wacu Brown kuri uyu mugoroba ndashaka ko wizera n'umutima wawe wose ndazi yuko uzi bitagenda neza muri wewe ariko nashaka ko wizera wavuye mu bitaro uza ngaha raba gusengerwa ndiko ndagusengera ubu izere urakira Marji giru kwizera mu mana birakuva ko guhera ubu bigiye guhera arashobora gukira indwara y'igisukari arashobora gukiza iyo ndwara iri mu mushishito wawe rero murambikane ko ibiganza byanyu kandi mubigumizanye ko aka kanya gato gusa gusa ni murambikane ko ibiganza byanyu guma murabona hari hage hagira hageri isaha zitanu zuzuye kandi benshi muri aba bantu bategerezwa kunyonga imodoka bagana Tennessee no mu bindi itandukanye by'ukuri umwami imana yabigaragaje mwabonye iki kuri uyu mugoroba mwabonye umuntu canke mwabonye yesu yesu agaragaza ijambo ryiwe ubu utudutambara turambitse ngaha mu gihe uku gusirwa kuri jewe ibiganza byanjye birambitse kuri utudutambara mu gusenga imana nyene ubushobozi bavuze bati bakuye ku mubiri wa paulo udutambara canke uduhuzu ngaba abari barapfuye hanyuma barazuka hari habagize isanganya baba baye cyane ariko bakize hariho ndabona umukenyezi Wilson ahagaze ngaha kandi nta mwanya muremure uhaciye yariko avirira nari hafi yo gupfa kubera igitunu haraciye imyaka ariko rabiri hano kuri uyu mugoroba abaganga ntibigeze bamuha amahirwe yo kubaho n'amasaha kanaka ariko nimuraba ahagaze ngaha kuri uyu mugoroba impande n'impande ngaha ikimuga impumyi abacumbagira mu ntebe n'ibimuga bahanyuma n'ibindi bari ngaha mu gihe babayeho nk'ibimenyetso by'insinzi kubera iki biruko yesu kristo ni muzima ni wa wundeje uyu munsi n'ibihe bidashira urya muntu yashinze intahe mu kanya gaheze kuri we aha hepfo yararabye intandara kandi yarayimaranye imyaka n'ibindi kandi igihe kimwe mu ikoraniro rero yari mumaze ko n'imyaka mirongo ibiri ntiyari bwigera afatwa n'intandara kuva icyo gihe uwo n'umwe mu bihumbi icumi wewe arakiza wewe arakiza indwara amen we arakiza rero ntimwishime kubwo kwizera nk'umwana rabi karuvariyo ugara amaso yawe hanyuma wibagire yuko uri muri iyi nyubako ugara amaso yawe hanyuma wibagire yuko hariho umuntu impande yawe rero raba kuri yesu hanyuma ubone raba kuri yesu ubu hanyuma ubone biri mu ijambo haleluya nuko twebwe gusa turitegereza hanyuma tukabaho yo yitegereze kandi ubaho mwene data nubeho raba yesu hanyuma urabaho biri mu ijambo haleluya nuko mwebwe gusa muritegereza hanyuma mukabaho humiriza ku muntu humiririza ku bintu biri hariya no hino yawe hanyuma witegereze yesu kristo mu kwizera kwawe kandi umenye yuko yashishaguye kubw'ibigabitanyo byawe imishishaguye iwe niyo yagukijije mwami yesu nkuko aba bantu bariko barasenga kandi barambikanye ku biganza byabo kandi turi dutahure yuko duhagaze imbere y'ukubaho kuzima yesu kristo yazutse mu ishusho ya mpemu yera aduhishurira amabanga yo mu mitima yacu atugaragareza ibyifuzo byacu kandi adusezeranira yuko ibyo dukeneye yobiduha twizeye gusa abagabo n'abagore barambikanye ku biganza bariko barasenga kubera turi abana b'ubwami bw'imana turi bene data bashiki ba yesu kristo kandi shetani tuje kuko ubuza amahoro kubw'izina rya yesu kristo we ni inkota we ni yirukana indwara we niwe yirukana ugukekeranya we n'ukuntu unesha ubu turakubujije amahoro mu izina rya yesu kristo va muri aba bantu shetani
He is the conqueror. Now We challenge you in the name of Jesus Christ that you come out of this people, Satan.
Ijambo ry'Imana ryagaragaje rikuraho gukekeranya rikuraho ingwara kandi rizana ugucungurwa gushitse turasenga kugira mpemu yera yururukire kuri aba bantu hama iba ukwizera kw'inkomezi kugira ngo bizere kubaho kubushoboye byose Kristo ari hanubu bituronse mwami ndaciriye iko iteka indyo ndwari yariyo yose ndaciriye kwiteka indwara zose ndaciriye kwiteka ukutizera kose mu izina rya Yesu Kristo reka mpemu yera ateri teka ibyo navuze kandi ahanagure biciye muri iyo nyubako yongera bohora umutima wose mukuba ngaha kw'Imana ubu nimutarika ibiganza byanyu mwongere muhimbaze ndatangaje kugumbwa neza no gukira indwara mu izina rya Yesu Kristo.